mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo agashashara ka gatatu bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe amajyana 963 i Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza bagenzi, ubu ni muze duhagaruke akanya gatoyi ku by'isengesho twunamika imitwe yacu. Data wo mu ijuru, mu gihe twumva iry'irya ndirimbo nziza turiko turiyumvira, mwami ibyo y'ukuri hafi, kandi turasaba yuko uja kutwakirira ijoro mwami nk'abana bawe, uduharira ibyaha n'ibigabitanyo byacu byose, kandi uduha imihezagiro yawe mu gihe turi abantu bagukeneye. Kandi muri iki gihe gihambaye tubayemo ubu rero, tubona buri mwaka ku isi igenda yiraburani guko bukeye uko bwije, kandi ukuza k'umwami kugenda kurushiriza guca ibibatsi mu gihe yihishura mu ijambo ryiwe no mu kugaragara kwiwe. Twazanye ubugira kandi iri joro mwami muri iki gikorane no kugerageza kugusaba ngo twugururire mwami kano gashashara ka gatatu k'iki gitabu, ku buryo dutegerezwa kukamenya, ku buryo twomenya icyo gukora n'ukuntu tubaho n'ukuntu tuba abakristo beza kuruta. Ndasaba mana yuko uja gukora ku buryo abari ngaha bose atari abakristo iri joro batahure ko bagukeneye ubituronse. Kandi ndasaba Data wo mu ijuru yuko umukristo yavutse ubwa kabiri wese aja gutahura ko ategerezwa kubaho yegereye kuruta uko yabayeho kera, ku buryo twotegerezwa twese kuba muri burya bumwe bw'urukundo no kwizera by'umukristo. Uduhe ku muntu wese arwaye ari hagati yacu aja gukirira ijoro mwami baratahura ko bagukeneye. Kandi ndasaba Data yuko uja guheza rigira ikintu cyose kijya gukogwa canke kijya kuvugwa ku bw'icubahiro n'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu niho tubisavye. Amina. Yemwe, kandi iri joro dukoranye ubugira kandi kubwiri iri joro ry'umunsi wa gatatu w'iyinga, kandi turizigiye umwami iri joro kubwo gucungura imihezagiro yiwe ihambaye ku ijambo ryiwe. Kandi uno munsi nariko ndiga nk'uko bisanzwe nongera ngerageza kwiyumvira ibintu byoba bikwiye kuvugwa n'ukugene vyovugwa. Kandi rero mparura ku mwami kugira ngo ampe insobanuro n'insiguro vy'iri jambo ryanditswe. Kandi ndamukengurukira kuvyo yadukoreye muri iri yinga, ivyo tuvyukugurura tudushashara. Kandi ndankumbure coba ikintu ciza namba kuwiyinga mu gitondo ku murazi, kenshi ntidushaka kudatahurwa ariko murazi mu nkuntu uko ubigenda. Kandi rero nkumbure kuwiyinga mu gitondo namba bari hari abafise ibibazo mu vyiyumviro vyabo kuri ibi vyo bo vyandika maze bakabitanga kuri ya rutari kuwa gatandatu mu ijoro, kandi gutyo nzoshobora kubona ivyo ari vyo. Hanyuma rero nzogerageza kubishura kuwiyinga mu gitondo umwami abishatse, niyumvira ko vyoba vyiza kuruta ivyo dutegura kuko rimwe na rimwe bitahurwa nabi murabizi. Kandi rero muri ubwo buryo nzoronka vyoba vyiza kuruta ntanze umuco murabizi. akavyoba gusa ico byotegerezwa kuba kuko rimwe na rimwe rero umuntu umwe yahamagaye uno munsi maze avuga yuko yahamagaye kandi yashaka kumenya namba byari iby'ukuri yuko izamugwa rizoshika ho umwe wenyene muri Jeffersonville n'umwe New York n'abandi basigaye bandi hakujya y'amazi rero murabona bitahugwa nabi gusa hanyuma umwe yavuze yuko kuwa gatandatu mu ijoro namba umwami aduhaye agashashara kanyuma rero Yesu yoba ari ngaha kuwiyinga mu gitondo murabona rero ni murabona ntimu ibyo ibyo sibyo kandi ntimu sibyo ntitubizi namba umuntu wari we wese akubwiye yuko bazi igihe azozira ubwa mbere ho murazi yuko bavuga ivyo ari ibitari byo kuko nta n'umwe abizi ariko dushaka kubaho uno munsi nk'aboba abari ho ubwo ubunyene nagiye ngiye kubatangaza kanya gato rero mwitegure nizera ko Yesu azoza mu gihe kiri munsi kuwava ubunyene y'iminuti itatu y'igihe ciwe murazi uko coba kingana nk'imyaka 35 murabona imyaka igihumbi n'umunsi umwe wonyene kuri we murabona rero igihe mwumva intumwa ivuga ngahita igihe kiri hafi hane gihe kiri hafi intumwa yavuze ibyo mu byahishiriwe Yohana murazi igihe giheze uko kingana ibyo ntiyaho hari ejo gusa kumana nta n'iminsi ibiri irahera kandi murabona namba ari minuti itatu munsi y'iminuti itatu y'ukuza kwiwe murabona ivyo vyoba imyaka 30 hafi kuri twebwe canke ikintu kimwe kuri urwo rutonde kandi muraba ukuntu ica iminota itatu yoba iri kuri we yamaze guhaguruka kugira aze rero twebwe mwebwe rimwe na rimwe igihe dusoma ngaha avuga mu mvugo y'ijambo murabona atari mu mvugo yacu kandi rero iyo menya ko azoze ejo mwijoro ejo mwijoro ejo no kwiga kandi nkamusaba akumpa ubutumwa bw'agashashara ka kane kandi noza ngaha nkabyigisha cyo kimwe nyene murabona ndashaka kuba ndiko ndakora buri munsi nyene icyo nubaye ndiko ndakora niyaza kandi sinzi ikindi kibanza na kimwe ciza kuruta gusangwa neza ku kibanza cy'umurimo wawe murabona neza ku kibanza cy'umurimo wawe rero turabandanya gusa dukora gushikaho azozira rimwe na rimwe igihe dusoma gusa kandi rero mube maso by'ukuri kandi igihe musoma muronsa amabande yumvirize neza mu kuko muzotahura mukumviriza bande kuko barabisubiyemo kuyavuza kandi by'ukuri arumvikana neza cyane rero hariya muzotahura birushirije ubu bose bari mu rukundo na Kristo ndavyifuza iri joro kandi ko bose bamukunda ndababwira ikintu rimwe na rimwe kizazanira abantu n'umuntu kanaka yinjira kandi atumvise igice cya mbere cy'igikorane murabona rero barinjira maze bakakumva wisunga ugaruka ku kintu kinaka hanyuma rero bagafata ivyo ibivuzwe batumvise igice ca mbere rero byose birabazazanira murabona ico gihe kandi biyumvira ko ikintu kinaka cavuzwe ukunda ariko si byo rero namba ufise ikibazo cy'ibyo udatahura kandi gusa ku rupapu candike gusa ku rupapuro kizane igice arico cyose hagati y'ubu no kuwa gatandatu mwijoro kandi nzogerageza kuwiyinga mu gitondo namba uzazaniwe gato yuvuga uti yemwe ndibaza ko gusa ico iki gisobanura ngaha sinagitahuye murazi ico nshaka kuvuga rero nzogerageza akukwishura kuyinga mu gitondo mwama bishatse ubu iri joro tugiye gusomira ijambo rihezagiye rya kera ubugira kandi mu gice cya gatandatu kandi iri joro dutangura n'agashashara ka gatatu kandi ivyo n'umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu kandi ejo mu ijoro tuzoheraheza abagendera ku ifarasi bani farasi yera ni farasi tukura ku farasi yirabo ni farasi benjuse kandi ndashaka kuvuga ibi yuko igihe cyose no gushika muri iki gitondo ku yo mvuga by'ukuri kare yumvyuka by'ukuri kare by'ukuri maze nkaja gusenga imbere y'uko ibintu bigaragara kandi mbandanya gusa nsenga umunsi wose ariko iki gitondo kare mpemu yera yajaho narindi kandi mu buryo bugaragara neza nabonye akagashashara kandi kuguruye rero neza na neza gusa ubu akerwa nyaranyumva ndabizi kandi akenguruka cyane rero muje kwibuka gusa yuko hari ikintu kinaka kiriko kirashika yuko nizigiye yuko muriko murabifata murabona hariho yuko hari ikintu kinaka kiriko kirashika nshaka gusa kuzopimira ishengere igihe kimwe maze ndabe namba bashobora vyukuri gufata ikintu kinaka imbere yuko gishika mu vyukuri rero mwibuke ivyo nababariye kandi ubumwami adufashe ubu ku murongo wa gatanu kandi amenya agashashara ka gatatu kamanatanije ca gitabo numva ikigiraga gatatu mu binyabugingo kiti ngwino mboni farasi ya gafiri kandi uyicaye ko yari afise umunzane mu minwe numva hagati y'ivyo binyabugingo bine nkijwi rivuga riti ngere imwe ingano ni denari denari ningero zitatu za sayiri ni denari denariyo ariko amavuta na vino ntugira ico bikorako ubureka tubihe urufatiro gatoya gusa no kudushashara tumaze kurengana kuko nka kurya nyene mu gihe mu bihe by'ishengero rero turagerageza gutanga urufatiro kugira ngo tubifatanye mu buryo bunaka gusheka umushoboro uko ni ku bihe bimeze mu byukuri mu byanditswe kimwe cinjira mu kini nkuko nyene ni nko kurira ingazi no kuduga intambo kimwe bambimwe imanukija kuyindi kandi garagara ikagaruka nkuko kugenda uduga intambo ko kandi ubakagashashara ni ica gitabu cincungu kimatanishijwe udushashara mwese murabitahura kandi iki gitabo kimatanishijwe udushashara ndwi ni gitabo kimatanishijwe udushashara ndwi murabona kandi rero mwibuke nkuko twabiberetse kandi tukabikura muri Yeremiya na bose rero bo igihe bari babanditse nkuko ku gice cy'inyandiko cyangwa cy'urupapuro bambe cyangwa si urupapuro ariko rwari urushato kandi barawuzinga nkuko urera ibyo kandi impera yawo baharekera nka kuri ibyo byerekana ibihariya hanyuma ukurikira umera nka kurya nyene wizinga cyo kimwe uzinze nka kurya hanyuma rero ku mpera nga uva ko nka kurya maze ukareka uwundi rero icyo cyari igitabo kimatanishijwe udushashara ndwi rero ntitwigeze tugira igitabo bimeze nkuko kugeza haciye igihe kirekire igitabo mu gihe cya kera byari imizingo byaba bizinze hanyuma rero igihe bashatse umutwe cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose nka kurya iyaba yaba bibiliya yari izinze ushaka gusoma igitabo cya Yesaya wazinguye gushika nka muri Yesaya ukazingurura nka kurya maze ukayisoma kandi iki ni igitabo cy'incungu kimatanishijwe udushashara indwi kandi rero tubona yuko umwagazi w'intama uzuga kuri igitabo mu kuboko kw'ivyagiye kuri ya ntebe maze ukamena udushashara maze maze ukama atanura maze ukakimatanura ukakamatanurira udushashara abantu kandi bya binyabugingo bine byicaye hari ibyo twabonye mu bihe by'ishengero bya binyabugingo bine bigenda mubibona ahantu hose mu byanditswe kandi nibyo bitangaza ukumenwa kutu dushashara rero kandi tubona yuko ari igitabo cy'incungu hanyuma twasubiye inyuma tubona umuvyeyi mucunguzi Materoze turamufata kugira ngo turabe iki gikorwa ciwe cyari kandi umu muri iyi myaka yose Kristo yagira akora igikorwa cy'umuvyeyi mucunguzi rero ababitahura mwese muvuge muti amina yagiye akora igikorwa cy'umuvyeyi mucunguzi ariko hazogera igihaho igikorwa cyo gucungura kizoba cyaheze kandi igikorwa cyo gucunugura kimaze guhera rera ava ku ntebe y'Imana aho yicaye ubu ariko si intebe yiwe unesha zicarana nanje ku ntebe yanje nkuko nanje nanejeje nkicarana na data ku ntebe yiwe si intebe yiwe iyo ni ya mwemwe Imana Kristo umwagazi w'intama si yiwe we ni Imana yigize umubiri murabona ari iyo mana yayindi nyene yigize umubiri rero we ahaguruka ku ntebe ubwa mbere itangazo ryarasohotse ribaza riti ninde ashoboye kuza no gufata iki gitabo cy'incungu murabona kubw'umugambi wose w'incungu kuva kuri Adamu ibyo Adamu yatakaje byose nta kintu cyari cyatakaye gushitsa kuri Adamu kandi nyuma ya Adamu byose byari byatakaye mu isi kandi buri kintu cyose mu biremwa byo ku isi cyari cyatakaye kandi ibintu byose byaraguye kubera Adamu w'ijikuzimu ku buryo atanumwe yoshoboye kugaruka nta buryo na bumwe umuntu igihe yacumura yataye inzira yiwe nta buryo bwo kugaruka yisigarije hanyuma rero hariya igihe icyo kibazo cyabazwa Yohana umuhishuzi urya umuhanuzi Yohana yari mu iyerekwa amaze arabibona kandi nta muntu yari mu ijuru nta muntu yari ku isi nta muntu yari munsi y'isi cyangwa uwo ari we wese yari abereye kuraba icyo gitabo murabona ubu ni muvyiyumvire gusa hanyuma umwagazi w'intama wegera imbere maze ufata cha gitabu rero Yohana yasabwa kudasubira kuri rukundi yavuze ate intambwe yo mu muryango wa Yuda yaranesheje kandi ishobora gufata igitabu no gucungu kurura kubyivyo yarahindukiye ngo arabe intambwe maze abone umwagazi w'intama umukuru yarahamagaye yavuze ati iyi ntambwe yaranesheje ariko igihe yaza karaba wari umwagazi w'intama ujuva kuri ya ntebe rero ntiyari bwabibona imbere yaho kuki wari wabaye hari yari kurakora igikorwa cyo gucumuhuza kuko wari kuravira amaraso abantu usengera abantu gushitse ubugingo bwa nyuma bwashizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isiremwa bwinjiye hazobaho gusa benshi cyane muri hari yabo hari ya kandi ni byiza birakwiye abandi ntibazonashaka kwinjira nta cyifuzo bafite cyo kwinjira kandi kubw'ibyo rero igihe ubwo bugingo bwa nyuma bwinjiye rero igihe cyo gucungurwa kizoba giheze
When that last soul comes in, then the time of redemption is finished.
Bera umwagazi w'intama wegera imbere ngo wishutse uburenganzira bwawo kuvyo wacunguye navyo n'ivyaremwe byose isi n'ibintu byose n'ivyiwe murabona yabicunguje amaraso yiwe bwite kandi igihe yegereye imbere ngo afate igitabo kugira ngo acugurure rero mana we bari Yohana ntiyasubiriye kuri rukundi maze araraba kandi umwagazi w'intama wari umwagazi w'intama twazuwe ko ikimazi wari wamaze kwicwa ariko wasubiriye kuba muzima kandi ubu tubona yuko umwagazi w'intama watanzwe ku ikimazi ari umwagazi wuzuye amaraso jojota amaraso hose watanzwe ku ikimazi nyuma yaho utangiwe ku ikimazi warasubiriye urazuka wari wicaye ku ntebe tuvuge hari inyuma y'intebe nk'uko usengera buriya bugingo bwose bwoje hanyuma igi ubwanyuma bwari nga kandi byari bikwiriye imana yari igifise cya gitabu cy'incungu murabona rero ubuwe ariko akora igikorwa umuvyeyi mucunguzi gusa hakurya Bowazi yagiye kandi Rusi yari yicaye gusa hari yarindiriye gushikaho Bowazi nshatse kuvuga Bowazi yakoze umuvyeyi mucunguzi igikorwa cyo gucungura muribuka ndavyigisha ntagiye kinini yagiheze Rusi ariko aragenya kandi Rusi yakora ica rico cyose kandi no kubandanya kandi ikintu cya nyuma cyari Rusi arindiriye muribuka ko naberetse ko ari ikigereranyo cishengero mu gihe Bowazi yagiye hari gukora igikorwa cy'umubyeyi mucunguzi yaragikoze yakuye ikirato ciwe maza ashinga intahe nuko acungura Naomi kandi biciye aho yaronse Rusi ubu rero Rusi yari arindiriye gusa kuko yari yamaze gukora ibikorwa yari yakoze ibintu bindi byose ariko ubu yararindiriye kandi rero igihe ishengero rirarindiriye riraruhutse benshi muri bo mu ipfu ry'isi mu gihe wari kwakora igikorwa ciye cy'umubyeyi mucunguzi rero isi iracagenda irushiriza kuba mbi n'ica kirundana n'indwara n'ingorane n'urupfu n'umubabara abagabo batubaha imana n'abagore batubaha imana bapfubwo nyene kanseri irabamara n'ibindi bintu byose mu gihe badashobora kwakira ukwizera gukwiye ko gukogorora ukuboko no kwakira ibyo ubu ni mwitegereza ariko inyuma yaho byose bihereye inyuma y'igikorwa ciwe cy'umuhuri gusengera abantu kwiwe guheze yegera imbere akura gitabo mu kuboko kwayo maze rero Yohana n'ibintu byose mu ijuru maze atangura ubugingo bwari munsi y'igicaniro butangu gusemerera turabibona mu gashashara ka gatandatu ubugira kandi mbega ingene banezerewe kandi bikubise hasi abakuru maze basuka amasengesho yabera maze ubugingo bwari munsi y'igicaniro burasemerera buki abereye kuko waducunguriye imana kandi tugiye gusubira ku isi kubaho nk'abami n'abaherezi yo hariho ihambaye nuko Yohana avuga ati umuntu wese mwijuru ikintu cyose ikuzimu n'ibintu byose bimwumva himbaza imana kuri ibyo Yohana ategerezwa kuba yarabonye izina ryiwe hariya murazi icyo gihe cyose nuko avuga ati arabereye kwakira igitabo cy'incungu ubu ntikikiri icyo umucamanza ukundi n'icyo umucunguzi nawe yarahejeje gukora igikorwa cyo gucungura ubu agiye kwereka ishengero icyo yakoze amina murabona rero afata gusa ariko igitabo kirugaye nta muntu n'umwe yarabizi namba barazi ko ari igitabo cy'incungu cyari hari ariko cyategerezwa guhishurwa mu minsi ya nyuma bijanye n'ibyahishuriwe Yohana cumi umumarayika w'indwa zoronka ubutumwa bwacu kuko havurwa ko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi Aha zoba kira putinzambu mumarayika windwi niho ibanga ry'Imana rizoba herahejwe n'inzamba yiwe rero bimaze guhishugwa umumarayika manuka ava mu ijuru yari Kristo ubu mwibuka uyu mumarayika yari ku isi intumwa hanyuma Kristo muramubona mu gice cy'icumi cy'ibyahishuriwe Yohana ashinga ikirenge ku isi ikindi ku kiyaga no mu mutwe wiwe yari yambaye umunywa amazi amaso nk'amaguru yiwe asa n'umuriro n'ibindi bindi amanika ukuboko kwiwe kandi arahira ibaha ibihe bitazosha yari ku ntebe y'ubwamatwi n'ibigitebye kandi amaze kurahira imituragaro ndwivutsa amajwi yayo kandi umwanditsi akaba igihe Yohana yaba muri mpemu yibwira ko agiye kwandika ibyo yabonye yatanguye kwandika yavuze ati ntubyandike kuko ntiwandike ibyo niki yavuze ati matanisha udushashara ntubivuge murabona nibizohishugwa ariko nta nubwo byanditswe mu ijambo kandi rero igihe yatangura kumena ibimatanishijwe udushashara dusanga ko byose byari bigoye gutahura murabona igihe yamena agashashara ka mbere yari yumviriye ati ubu hano haza kuvuga kandi bizoshika ko naka azokwicara ku ntebe y'ubwami kandi naka akora ibi n'ibi bizokora ibyo ariko igihe yari hariya yaragiye ifarasi y'igitare ku ifarasi y'inu yicaye ko yari afite umuheto mu kuboko kwe kandi yavuze ko yahawe igitsibo cyari igihe ni uko kandi umwagazi w'intama yongera guhindukira hanyuma amena ikindi gihimatanishijwe agashashara kandi harya hasohotse yirabura wicaye ku ifarasi y'akagajo kandi ahabwa inkota kandi yaragiye gutera intambara rero ahabwa inkomezi zihambaye no gukura amahoro mu isi no kwica nibyo byari ubwoko kandi ikintu kibanga sibyo igihe he yakimena hanyuma rero yari birabandanya kandi bivugwa ko mu munsi uza neza imbere y'iyi mituragaro ndwi amabanga yose hanazohishugwa rero uburaba twabonye nk'uko twagiye kuvyiga ibyo duciye mu bihe twaronse abahindura ibintu sabahanuzu abahindura ibintu kandi ububwiriza bwose bugira igikorwa cabwo ni nk'umuntu akoresha telefone si ukoresha umuyaga nkuba arashobora kuwukora ku udukorwa duto duto kandi nk'uko namba umuntu ashyira insinga ku nkingi yemwe we neza na neza umuntu yimbira inkingi kandi atigeze akora ivyo gushyira ku insinga vyoba vyiza adakoze ku nsinga ariko arashobora gukora agakorwa gatoye ko gukosora canke ikintu kinaka ariko igihe ikintu c'inkomoko kizoba cahishuwe mu minsi ya nyuma mu gice ca nyuma c'icengero n'igihe Imana yavuze ko izoturungikira bijanye n'ibyanditswe rero tu twarabirondeye hirya no hino ibyo bayavuze bitaraba ku impwemu ya Eliya izogaruka mu muntu munaka ubu ndibaza ko biboneka neza kandi tukandi turiko turondera ko bishika ahantu hanaka umuntu yasizwe tegerezwa kuza mu minsi ya nyuma rero mwarumvise abashikuzi benshi n'ibindi byose ariko ibyo gusa turagerageza kunumurwaniza gerageza gukura abantu ku kintu c'inkomoko igihe gishitse hano murabona ariko bizomenyekana neza murazi ico Eliya yari kandi muraba ivyo hanyuma muzobimenya kandi rero igihe ya rero uwatoranijwe azomenya sabandi ntibashaka by'ukuri kubikora bazobihusha cane gose twaciye muri ivyo vyose kandi twerekanye igihe babuze Yohana ingene babuze Eliya ingene babuze Yesu ingene babuze abo bose igihe cose kandi bazokora ikintu kimwe nyene kuko Bibiliya yavuze ko bazobikora murabona kandi rero muri ico gihe bizoba biciye bugufi rwose bizoba ivyoroshe rwose ivyo nibizotuma abantu babica ku ruhande bizoba vyoroshe rwose tubona ko kandi buri gihe abantu babaye abanyabwenge n'abayize kandi bazi byinshi rero bo gusa n'ibintu nk'ibyo bahusha murabizi murabona Yesu ntiyigeze afata abantu nk'abo kugira ngo babe abigishwa biwe yafasha batiza abarobyi kandi nta n'umwe yari ahuje n'amashengero yabo n'ibindi yagiye kurondera abantu basanzwe abatoza kora barimya baba abarovyi n'abandi ngo bakore igikorwa ciwe murabona kuko babari bazi ataco bari rero ashobora kubagira ikintu kinaka murabona igihe cose bamenye ko ataco bari rero Imana ishobora gukora Ari kwigihe batangura kwiyumvira ko hari ico bazi rero ntimuzi na kimwe ku byo mwategerezwa kumenya Bibiliya ni kwivuga kandi kubw'ibyo rero tubona ivyo kandi ubu tubona rero kwa ya mabanga yategerezwa gushyugwa kandi kubera iki abantu babagabo USA Unitere n'aba bahindura ibintu bahambaye bazanye gutsindanishirizwa kwezi giye cha Pentecoste n'umubatizo wa mwemu yera n'ibindi bafashe ubutumwa kuki batabwakiriye kuko bara abantu bahindura ibintu murabona gusa nkuko tubifate ku rundi ruhande hari abantu baje kandi bari bafite ubushobozi nk'aba Mariko ntibara bami murabona mutegerezwa kumenya imvugo ya Bibiliya ku kintu cyose murabona uburaba ariko iyi mpamvu y'ibi bintu byose bitagaragaye by'igice kibanga kubyerekeye igutsindanishirizwa igice kibanga cy'ukwezwa igice kibanga cy'umubatizo wa mwemu yera kandi ku kintu ubuhe bwoko bwa Eva yari icamwa bita pome kandi yari icamwa bita umukomamanga cyangwa ikintu kinaka murabona mbega urubyaro rw'inzoka rwaruruwe kandi n'umubatizo mwizina ya data umwana ya mwemu yera cyangwa imwizina ry'umwami Yesu wo ukuri rero yo amajana y'ibyo bintu byasigaye bidaherahejwe murabona kandi rero ku isaha yanyuma uyu muntu azoza guhishura ibintu murabona gufata ibyanditswe bizomenyekana neza rabego mugenzi kandi ubu ntikizoba ikintu kinini gihambaye gisa anaho turavye muri Bibiliya cobaye ikintu gihambaye mbega byari bihambaye gute igihe Yohana yategerezwa kuja hariya no kubatiza gusa mu vyiyumvira ubu abahanuzi inyuma uhereye inyuma kwa Yesaya Maraki n'abandi bose muri bo bamuvuze ku igihe yozi kandi igihe yaza gusa wenyine ashaje umuntu atize n'ubwanwa bwuzuye mu maso hiwe n'imishatsi ishinze nk'ibinyabwoya kandi akeneye igice cy'umurushato akenyeje igite cy'urucato rushaje rw'intama ntiyari afise ubumenyi na gatoye ntiyigeze aja ku ishuri n'umunsi n'umwe w'ubuzima bwe nk'uko tubizi murabona nguwo araje avuye mu bugaragwa nta wamuhaye ikaze muri kuri ya rutari hanyuma yahagaze hariya ku ruzi Yorodani maze atangura guhamagarira abantu kwihana murashobora kubyibaza Bibiliya ivuga ko ikintu cyose kizoba gihambaye kuri uwo munsi ahantu hose h'imihosozi hazoringanizwa kandi ahantu hose haringani hazoshigwa hejuru ego mugenzi kandi ahantu hose hari udutumba hazoshika ikiyaya yemwe ndashobora kwiyumvira ndiko ndabona abantu hariya nibaza ko Yohana yoje canke iyi nteguzi ihambaye ya Kristo gufata ubugaragwa bwose no kubutunganya hanyuma hata ahatera ibyatsi ubugira kandi murabona Yobo ndibaza ko bari bafise uko byiyumvira nk'uko babibona uno munsi ariko byari biciye bugufi cyane mbere n'intumwa ntizabibonye bavuze bati none kuko ibyanditswe bivuga namburi kuradugariya kugira ngo utangwe kwikemazi kuko ibyanditswe bivuga yuko Eliya yategerezwa kubanza kuza yavuze ati yaramaze kuza yamara ntimwamumenye kandi umwana w'umuntu bazomukorera icyo kintu nyene ariko Yohana yavuze ati yakoze gusa ibyari ku rutonde rw'ibyo yari gukora kandi bamukoreye ibyo bategerezwa gukora kandi ati ni ku mwana w'umuntu ategerezwa kubabarutswa emwe ntihari niko ni cya gatatu cy'ubwoko bwose bw'abayuda bigeze bamenya ko Yesu Kristo yari ku isi ntabwo barashobora kuba barumvise umuntu kanaka kiza hepfo hari ahantu hamwe ariko ntibavyitaye cyane barabandanije gusa yaje mu vyo ariko abiwe ntibamwakiriye aho niho nizera mbere nuko ntivyavuzwe ko yari kuza mu ibanga ari kwizamugwa izobibanga namba rero ibyo byari banga igihe yaza mbega izamugwa ntirizorushiriza kutamenyekana murabona ntibazobimenya ubwo nyine bazovuga bati rero niyumviriye ko twotegerejwe kugira izamugwa n'urundi rubanza rwose ku isi azovuga ati byaramaze kuba ariko ntimwabimenye murabona bizoba bityo neza nk'igisuma mu ijoro ni nk'igitabo nasomye igihe kimwe cyitwa gute no Romeo na Juliette byari ubuko kandi nk'icanke nk'ivyo yaratetse yegetse ingazi ku ruhande rw'inzu ukuntu kanaka ndiba haraheze igihe kinini yamaze araza jana kugira ngo amusohokane mu ijoro rero uko niko bizoba hanyuma bizoba vyabaye bazorungi ku mugwi wa mama rayika hasi hamwe n'ibipawa hanyuma bimbi mva Bibiliya yavuze iti tuzohinduka imbere y'uko ushobora no gukubita uruhome urugohe mu kanya gato nk'ako gukubita urugohe gusa vyose bizoba biheze vuba uko bavuga yuko bati umuntu yarazimiye yemwe no kwiyumvira hamwe tworondera hose ku isi uyu munsi hari abantu amajana atanu bazimira ku isi buri munsi murabona ntihari icyo babimenya ko baragenda gusa bakazimira basha ntihazoba benshi cyane bazoca muri iryo zamu rero sinshaka kubatera ubwoba kandi jewe kandi sisize siniyumvira ko ari uko ariko ndashaka gusa kubabwira ibyo yavuze kandi murabizi mwebwe ubwanyu kandi uko byari biri mu minsi yano aho abantu munani bakijijwe mu mwuzura abantu munani ku isi bakirijijwe mu umwuzure yemwe muravuga muti yo mana we ntacho bimaze no kugerageza ibyo byerekana ko udafise ubwoko bwo kwizera ukeneye namba tobari mwe aza atoba jewe amene kuko ndizera murabona ubwo nibwo buryo ushaka kuvyizera urabona atoba jewe atankeka ndashaka kuba hafi yiwe kuburyo menya kwazonjana igihazozira ndavyizera ivyo nivyo namba rero hari namba abandi bose bazosiba jewe nzohaba kubwo ubuntu bwiye kubera yuko yarabinsezeraniye kandi azi ko nzoba mpari kubera yuko adashobora kubesha kandi ndazi yuko mushaha wanje n'ubuzima bwanje bishinga intaye kandi ngerageza kubaho buri munsi nkayo yobaje nzobumwe uko niko ukeneye kwiyumvira namba hazoba hari umunani nzobumwe mu munani hazoba majana tanu nzobumwe muri ayo majana tanu sindi vyerekeye uryamo sariko ndashaka kubumwe muri ayo majana tanu murabona uko niko mushaka kwibuka murabona kandi hamwe mutovyibuka hariya hari kigenda neza atari ikitagenda neza mu kwizera kwanyu murabona neno nimutamenya neza mudakekeranya umuko mwakijijwe muravyibaza gusa ntimukora ivyo ni vyiza ntiduhava dushikiraho ko gashashara sivyo gayemwe ni vyiza ndashaka buri joro sinzi namba hari ico bitaba twaye ko mfata umwanya wanyu turashobora gusohoka imbere gato ntabihari mu guhishurwa kw'ibidutudushashara mwibuke mu vyukuri n'umurongo umwe gusa wa mbere uvuga itangazo rya ku murongo wa kabiri byinshi mu vyage pfutswe vyose n'ibindi kubisoma canke gusoma ivyiyumviro vyabo kandi namye hafi nkuko bose bizera ko wagendera ku ifarasi ya mbere yari ishengero rya mbere ariko igiye mwemu yera yabihishura byari binyuranye rwose n'ivyo hanyuma rero ico bikora vyose vyerekana gusa ico ari ico hanyuma ndagerageza rero kuri jewe nivyera cyane nico gituma nopfuma nishuri ibi bibazo kandi reka dukore ku buryo abantu bose babimenya neza no ku mabande nyene nabo bazobitahure murabona naragerageje kuvuga kanya mu ijoro kuvyerekeye gusubiramo kugira ngo abantu bashobore kwihuta kwinjira no gusunikana kandi ibyo ntimukwiye kubikora murabona ariko birashika n'abantu kandi harashushaha imbere kandi ntimuvyihanganira ariko mwarabaye abantu beza cyane cyane sinari bwabo n'abantu bitwara neza cyane muri iri shengero nko muri iki gikorane bakicara batuje na ba nyina n'abana babatwara ahabagenewe mu gihe batanguye kurira kandi ibintu byose byabaye byiza cyane ariko ndagerageza kubisubiramo kugeza aho numva gusigwa kwa mwemwe kundi ko kugira ngo mvuga aya majambo kugira ngo mvuge ibyo nahishuriwe rero hamwe noba ahantu hanaka mu gukora ibyo hamwe noba nakoze ikosa hanatankeka ngaha imbere y'abantu bose ibizobinkosorera ndabishaka nini ndabishaka neza ntibikenewe gufata ibyo gusa ibyo nwiyumvira hari ikintu ciza kandi nico dushaka turashaka ko Imana iduhiciza ubu rero twafashe ibi aba bagendera ku mafarasi uko baje ifarasi ya mbere ubu kandi turabona ko yari antikristo yaje hanyuma twasanze mu ijoro riheze ko uwo muntu nyene yaje nka antikristo ku ifarasi y'igitare turamubona afise inkota mu ijoro riheze agendera ku ifarasi kandi yica abantu rero igihe cyose hariho iby'umubiri n'ibya mwemu kandi kubwishengero ndashaka kugereranya imbere yuko dushika kumena kagashashara hanyuma ivyo yampaye naravyanditse hano ndafise ivyanditswe byinshi nga impapuro ndwicanka umunani y'ivyo nkuko nja kuvyisunga nimwitegereze nshaka gutanga ikigereranyo c'ishengero hanyuma ndagisobanure kuburyo arico muzobona murabona ubu habayeho umugeni asanzwe mu itongo rya Edeni muravyibuka mu ijoro riheze urya mugeni asanzwe yari umukunzi wa Adamu atari umugore wiwe kuko ntiyari bwamumenye nk'umugore nk'uko Mariya yari umugore wa Yosefu ariko ntiyari bwamumenye yasanganywe umwana murabona rero imbere y'uko Adamu amenya umugore wiwe yari gusa umugore wiwe ni byiza kandi tubona yuko Imana we yaguye mu itongo rya Edeni kuko yananiwe kugumya ijambo ry'Imana rero yari azi ko Satani yorekuwe akaba hagati yabo rero ko yobahaye ikibanza cyo kuruhukiramwo kibaremesha yemwe hariya ninde yari kumenya ikibanza ciza cyo kuremesherezwamo kuruta Imana nambi iriko yitaha abana bayo bwite namba nari nshaka kwitaho Joseph wanje mutoya rero mwene data byose kandi namenye yuko ubuzima bwiwe buhagaze kuri ico yemwe no kandi nashoboye kugikora yemwe namba uruhome rwa beto rw'imetero 12 ari rwo goshoboye kuba ikintu cakoze ivyo ivyo no rugize rw'imetero 27 kugira nshobore kwizera ivyo hanyuma namba ashobora kuyumvira ku muhungu wanje mutoya ko namba ubuzima bwiwe bupfa bworangiye ndizera ko umwana yoshobora kurokoka bicuriki ku mwana wayo yoshobora kuzimira ibihe byose niki yamushize inyuma y'ijambo ryayo bwitu kuri kwiri iryo jambo uba ukingiwe ni mwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mwebwe musaba icyo mugomba cyose kizobabera kuno ngibyo ijambo rereva yariko arayerera mu itongo hanyuma ahura n'inzoka yarafise ubwenge bwinshi hanyuma we hanyuma itangura rero yari ku rundi ruhande Imana iba igerera ikorera mu byicishije bugufi nta bundi buryo murabona rero umwigeme muto yaciye bugufi agenda hariya hanyuma Satani yaraje nk'incabwenge umunyama yaraciye ubwenge kandi yashaka kumugurira urutonde rwiwe nk'uko ntibiraba uko Satani yari iruhande yiwe yaguma inyuma y'iri jambo yari mu murongo murabona rero reka Satani akora icyo ari cyo cyose ashaka wewe gusa gumana n'ijambo ntashobora gukora ikintu gitandukanye namba yavuze ati yemwe urarwaye kubw'imishisha guyiwe narakize yemwe ugiye gupfa azonzura yarabisezeranye murabona guma inyuma y'ijambo ivyo birakwiye Kristo yagumye ku ijambo bwiwe handitswe ngo murabona rero guma inyuma y'ijambo ariko Eva yaciye atangura kurireka bwebuka ariko ntiyariretse ryose yaretse agajambo kamwe gatoya gusa kandi icyo nico Satani yamushikanira gukora yamushakira gukora yamukuye inyuma y'isezerano ry'Imana akoresheje ukwiyumvira ntimukagerageze kwiyumvira ku ijambo ry'Imana muryizere gusa murabona rero yapfuye hariya kandi imbere y'uko Adamu abana nawe nk'umugore yari yararongowe na Satani kandi we yari yarononywe na Satani kandi we mbega mwarabimenye Kristo yakoze nyene ikintu nk'ico neza na neza ubu kubw'ugucungura Imana itegerezwa kuba hariyo ubwa mbere mwarabibonye mari imbere y'uko aza kwa Yosefu mwemu yera yari yarahashitse amene murabona aho niho umucunguzi yavuye rero ubu nimwitegereze umugore asanzwe yaraguye hanyuma Imana icigira inzira yo kumucungura naho yari yaguye yateguye inzira rero uyo yari umugeni wa mbere ku isi yaguye imbere y'uko barongorana yaraguye kubwo kwiyumviraho kugumana n'ijambo yaraguye kandi yaraguye maze arapfa gutandukana kw'ibihe bidashira hamwe nawe yafashe umugabo wiwe nk'ikindi kintu cyose hari yacari ku isi yaraguye
eternal separation with her she took her husband and everything else she was on the earth she fell now
rero ariko Imana yuzuye imbabazi yaciye inzira yo gucungura uwo mugore hanyuma ubu yaramusezeraniye amubwira yuko igihe kimwe muri kazoza ijambo ry'ukuri ryose ubiye kugaruka kuri we ubugira kandi ijambo ry'ukuri rizomenyekana kuri we ubu nimwibuka ivyo kuko yasezeranye Kristo biciye muri uwo mugore kandi Kristo ni jambo uwera Yohana rimwe ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi jambo yahwaba yambaye umubiri murabona hanyuma abana natwe Imana ibana natwe mu mubiri yari jambo imbere y'ijambo haba iciyumviro kandi iciyumviro gitegerezwa kuremwa ni vyiza rero ivyiyumviro vy'Imana vyahindutse ukurema igihe vyavugwa n'ijambo uko ni kwabikwe ni kwa bikwere kankici yumvira iki yumviro cyayo hanyuma ukagishurirwa rero kiguma ari iki yumviro kugeza aho bivuze iyo niyo mpamvu Mose yagiye gusenga irya nkingi y'umuriro iruhande yiwe hanyuma ivuga iti genda fata inkoni yawe uyerekeze iburasirazuba maze uvuge uhamagara isazi nta sazi zari zihari ariko yagiye aduda inkoni hariya hanyuma avuga ati nihabe isazi nta sazi zibonekeje ubwo nyene yasubiye inyuma ariko amajambo iciyumviro cy'Imana cyari cyavuzwe ni jambo rero ritegerezwa gushika mbega none ntimubona aho Yesu yavuze ati nimwabwira uyu musozi atari nina ubwira ariko mubwira uyu musozi shinguka kandi ikintu cya mbere niyumvira mu gihe cya Mose urusazi runini gusa n'icyatsi gitoto rwatanguye kuduma hanyuma inyuma y'akanya gatoya zangana n'ibiro ibi nibiro bibiri ku metero kwadrato murabona zava he we imana yarabiziremye mbega ntimubona ukungene imana ishobora kurimbura yisi muri rijo rikoresheje udusazi turyana abishatse yemwe yoshoboye gupoperanya udusazi turyana gushika ku kwezi ikintu conyene yoshoboye gukora nukuvuga gusa ati nihabe udusazi gushika ku kwezi nico gusa cokenewe nta bitangaza cyane ikintu cyari cyo cyose twogumye gusa twiyongera murabona ashobora gukora ibyo ashaka we n'Imana umuremyi icakeneye gusa no kubivuga nivyo we n'umuremyi rero hamwe two tahura ukunge nari uhambaye murabona akora gusa ivyagomba ricara hariya hanyuma kitegereza abantu hanyuma ababigisha batoye bibona n'incabwenga ati nta mana iriho nibindi ngemwe basa nabari ibabera ubugira kandi baberi nako rero turabona ko Imana yabwiye Eva yuko inyuma y'igihe kirekire mboriri ko rirakugaruka ko none yaguye gute nshaka kwishure ryanje ryo bivuga yaguye apfa kubiki Eva yaguye apfa kubiki jambo mbegu woni ku nukuri uko nukuri jambo kandi Imana yavuze ko yoshizeho inzira yo kumusubiza ku jambo bugira kandi nivyizi nyuma yigiye kirekire jambo ryo menyekanye kuri we nivyizi jambo ryoje kubwi intumbero imwe rero mufate nkamarere ivyo ndiko ndavuga jambo ryoje kuri we kubwi intumbero imwe bero gucungurwa ni byiza ariko kugeza ico giye yarafise igisubirizo ico shoboye coshoboye gukora gushiki igihe cy'ijambo ry'inkomoko kigeze rero murabitahura neza murabona yamubwiye ku ijambo ryoshoboye kuza kuri ubugira kandi ariko kugeza ico giye yamuhaye igisubirizo gushitse igihe kigeze rero yamuhaye kimazi yatanga igisubirira rya igisubirira maraso rero ayo maraso yarayibimasa n'intama impene n'ibindi ariko ntivyakuye icaciwe murabona yapfutse gusa icaciwe ntiyagikuyeho na gatoya yarapfutse kuko yari amaraso y'igikoko kandi mu maraso y'igikoko harimo ubuzima bw'igikoko cari igisubirizi kugeza icukuri rero nimubirabe neza amaraso y'umuntu nyayo nk'uko umuntu yobaye yambaye umubiri Imana atagitsi n'inkumi uruvyaro rw'inkumi rwazanye ivyo rero ijambo ry'Imana ryasezeranye kamaraso kandi ryambaye umubiri w'umuntu Yesu Kristo mucunguza amaraso y'ibimazi n'impene n'ibindi ariko rero rindira aho Imana yasezeranye ivuga ko byobaye nga igihe azozira azoza uruvyaro rwiwe ruzokomeretsa umutwe rw'inzoka rero nimba uruvyaro rwiwe rwagaragaye nk'uruvuye kuri Adamu canke nk'urwavuye ku nzoka no kubandanya rero rwobaye uruvyaro rwuzuye ivyaha ico nico gituma Yohana yararize nta muntu yobonetse kuko atamuntu umwe wese yarari ruhande kurundi ruhande rw'ubwokwe na imanga ariko igihe kiriko kirazaho amaraso y'ibikoko asubirira yoretswe gukoreshwaho ayukura amaraso yiyambitse umubiri yaje Imana mu nyama n'amaraso bibiliya yavuze ko yariko yarari Timoteyo wa mbere igice cya gatatu 16 ntawe uhakana yuko ibanga ryo kubaha Imana rihambaye cyane niri kuko Imana yarerekanywe ifise umubiri nivyo uruvyaro rw'umugore rwakoze ibi rero amaraso y'intama n'impene yapfuka icaha ariko ntiyagikuraho kuko yari amaraso y'igikoko ategerezwa kuba meza yategerezwa kuba igisubirizi kandi by'ukuri bari baramaze kumenyera icyo gisubirizi kandi kubw'ivyo barabandanije kandi igihe ijambo ry'ukuri ryarasezeranywe ryagaragariye muri Yesu Kristo yagaragaje kuba umwana w'umuremyi ahambaye Imana kandi yiyerekanye ubwiwe mu kuba ijambo ry'Imana rizima mana we yigaragaje ko ariko yarari yashobora kuvuga ibintu bikabaho. Nta muntu canke ikintu ku isi cyoshoboye gukora ibyo, nta kintu ku isi cyorema atari Imana. Umurwanizi ntiyorema n'uwonona ibyaremwe ariko ntashobora kurema. Icaha n'ukuri kononywe gusa. Murazi ibyo nshaka kuvuga. Ububeshi ni iki? N'ukuri kuvuzwe nabi. Murabona ubusambanyi ni iki? Ni igikorwa cy'ukuri cyononywe. Ibintu byose mucaha icaha n'ukuri gusa kononywe. Rero ntiyoshoboye kurema.
He could not create, but when Christ
ariko Kristo amaze kuza akerekana ko yari umuremyi, ayo yari yamaraso yari yarasezeranywe. Rero nimba ushaka kubisoma, reka tuzingurure mu kanya gatoya, turabifatira umwanya. Ibi uko biri kose iri joro nda birambuza amahoro. Murazi niyumvira ko abantu bashaka kuje muhira, kandi ni rero dufata ibyakozwe n'intumwa. Murakoze kandi tura ibyakozwe n'intumwa kabiri, kandi turamenya nimba uko ari ukuri cyangwa atari ukuri, nimba yamenywe kuba yemejwe kuba yari Imana. Ni byiza zingurura ibyakozwe n'intumwa kabiri. Rero reka tuzingure ngaha ku murongo wa 70. Rero Petero yariko aravuga nk'umuzi ku muzi wa Penego, yemwe bagabo b'Abisirayeli, ni umva y'amajambo Yesu umunyanazareti, umuntu Imana yashimagirishije kuri mwebwe ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso by'Imana yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Umuntu yemejwe yuko yari Imana hagati muri mwebwe kubw'ibintu yakoze byerekanye ko yari we. Aha Petero kubashinga ntaye bamakomba babwira. Nikodemu yamenye ibyo nyene, yavuze ati mwigisha twese turazi yuko we uri mwigisha yavuye ku Mana, kuko nta muntu yokora ibi bintu ukora atavuye ku Mana. Murabona barabimenye. Ariko kuki rero murabe rero Eva yasezeraniwe ibi, ariko igihe wa mugeni yamanutse hanyuma yaranse igihe ijambo nyaryo ryaje kuri we, rero wa mugore yanze gutahura umugeni w'Umuheburayo kuko yari umugeni wa w'Imana, yaramwirukanye mu kwahukana. Uko n'ukuri yari umugeni w'Imana. Muvuga muti rero ntibigeze babirana. Uko n'ukuri ariko Yosefu yirukanye Mariya imbere, yari yagiye kumwirukana imbere y'uko babirana. Murabona yari yamaze kwemeranya nawe, kandi igihe yaje n'ijambo yasezeranye kuza nk'ubukwe, kuza kubukwe yizingiriyemwe ibisubirizi byiwe bice bibi cyane, kugira ntafate isezerano nyaryo yasezeranywe ijambo Kristo. Birashoboka ko mu tabitahura. Rero mundeke ndabisubiremo ubugira, kandi ndashaka muko mumenye ibi. Murabona yasezeraniwe umugeni Eva kuba umucunguzi, umucunguzi wiwe yari kuba ijambo, kandi igihe ijambo ryaza ryambaye umubiri ryara ryanse yahawe ibisubirizi. Rero mugumye ibyo, igisubirizi yahawe ibisubirizi kubandanya gushika umucunguzi aje, kandi igihe umucunguzi yaza yashatse kubandanya n'igisubirizi kiwe hanyuma hakana ijambo ry'ukuri. Murabibona, kandi uwo yari umugeni w'Umuheburayo. Rero niko yakoze kuri Eva wa kabiri, umugeni nyina w'ukubaho kwa mpemu kose. Murabona Eva bisigura nyina w'ibyaremwe byose. Ibyo ni abariho bose, Eva nyina w'ibyaremwe byose. Rero kandi igihe yaje ku mugeni w'Umuheburayo yari nyina w'ibyaremwe byose, ariko yararihakanye. Eva ya w'umubiri yaguye muri Edeni kubw'ukumviriza ibyiyumviro bya Satani ku ijambo ry'Imana. Uko niko yaguye, ni byiza mugenzi yaguye kubera yabikoze uko. Eva na mpemu ubu ni shengero umugeni wa Kristo. Yaguye si muri Edeni, ari ku Roma. Murabona mu nama y'inike y'igihe yanse rya shengero rya Pentekoti ryagiye Finikaya, kandi yumviriza ibyiyumviro bya Roma mu gishingo cyo kuguma ku ijambo. Yaraguye kandi ikintu cyose cyagiye kure yiwe cyapfanye nawe iruhande ye. Ubu gusa nk'uko Eva w'umubiri yaguye, Eva wa mpemu yaraguye, umugeni w'Imana yaguye, yaguye mu itongo umugeni wa Kristo yaguye i Roma. Murabona
God's bride fell in the garden. Christ's bride fell in Rome. See? Notice.
Mwitegereze kubw'uko kwiyumvira nyene bihushanya n'ijambo ry'Imana yatakaje uburenganzira bwiwe bw'ingeso nziza kuri Satani aho twabonye muri kurya kumenwa kutudushashara yuko Satani kandi aracari Satani hariya Bibiliya yavuze ya ntebe nyene ya Satani kandi Eva yatakaje inkomezi ziwe z'inkomezi kandi yazihaye Satani mu itongo rya Edeni ishengero umugeni wa Kristo yakoze ibyo nyene Roma igihe bahebye Bibiliya kubw'imyizerere yabo n'ibyiyumviro murabona ukuntu bisa nk'ibigereranyo mwisunge gusa ututurorera tankeka muraza kubitahura neza nimba ukuboko kwanje gusana nimba ntarigera nibona hanyuma nkabona igitutu canje kiza nzomenya gusa ukuntu nsa murabona ariko nubwo buryo nimba mushaka kubona ibigiye kuza muraba ibyabaye kuko ibintu byose byakera byagereranijwe n'ibintu bizoza Bibiliya niko yapfutse ni byiza kuko yatakaje ijambo ryiwe ry'inkomezi ijambo ry'Imana igihe yagurisha Bibiliya no gushira umuntu wariya avuga yuko ishengero rifise uburenganzira bwo guhindura ikintu icyo ari cyo cyose bashaka guhindura kandi barabikoze kandi umugeni wa Kristo wa mugeni w'umupentekoti yagurishije inkomezi ziwe inikaya gusa nk'uko Eva yagurishije inkomezi ziwe kuri Satani mu itongo rya Edeni nibyo ni byiza Imana yasezeraniye rino shengero rya pentekoti zi ko yobikoze nkuko yakoze kuri Eva Imana yarabisezeranye ishengero rya Pentekoti muri zera ko ryagurishije ubusamuragwa bwaryo imbere inkomezi zaryo igihe ryava hariya muravyizera ryo by'ukuri ryarabikoze rero nemera imaze kwiki idafatiye kuri Bibiliya njanda ashaka umuntu arondera icitwa inama y'abatumwa canke imbere ijambo rimwe ry'ivyo muri Bibiliya ivyo ni vyizegwa vya Katolika z'ivyizegwa vy'intumwa musome vyakozwe n'intumwa kabiri itatu n'umunani iyo niyo nama y'abatumwa nimba hari n'imwe rero ico nico bakoresheje igihe cose uko biri kose rero nimba wewe murabona rero bagurishije kuba ubusamuragwa bwabo si ivyo gusa Methodiste Baptiste Presbyterian Pentecoste n'abandi bose bakoze uko ne yatanguye batanguje idini Roma ariyo yamugitse uko yatanguje idini no gushira umuntu imbere yaryo kandi aba Methodiste Baptiste Pentecoste n'umwe wese bakoze ico kintu nyene bashize umugwi w'abantu ngo barirongore ntibaraba icyo Imana ivuga ba mutegerezwa kubikora ukuntu babivuga rero ni iki si kintu ku isi atari mwemuyu busambanyi akarorero kari ku mugore go mugenzi nemera zibesha zakozwe n'umuntu rero yacitse igihe yakoze ivyo rero ibindi avyerekana yacitse maraya ku mana muremera ko bibiri yivuga ivyo ego mugenzi abakobwa biwe bakoze uko nyene rero ivyashiriwe Yohana 17 nimba mushaka kuvyandika Yohana yajanywe muri mwemu hanyuma mbona maraya waga hebuza yicaye ku kandi twabisomye rirya joro ryanyuma kandi hari imitumba ndwi kandi nibyo yakoze neza na neza kandi yahaye isi umwanda w'ubusambanyi bwiwe n'ukuri n'abami bose bo ku isi basambana nawe guhemukira kwiba no kubesha no kurihira kwihana n'amasengesho 9 y'iminsi 9 ikurikirana n'ibindi kindi kibi n'ibindi nk'ivyo rero umwibuke yari afise abakobwa rero nimba yahindutse umubiri kandi munsi y'ugukora ku idini rero ubwo buryo bwo gukora bw'idini bwose bwari bubi kandi nimba Eva atubasha Imana yatereye ikintu cyose mu rupfu cari iciwe hanyuma ishengero ryose ryashinze idini kugira ngo riterere ikintu cyose mu rupfu ikiri mu burongozi bwaryo neza na neza ikintu cyose cya rononeka ivyo bijanye neza na neza n'ijambo ngaha musomi vyashiriwe Yohana 17 kandi Bibiliya yavuze yuko azomuturira n'umuriro hamwe n'abana biwe uko n'ukuri ivyo bisigura uburyo bwose bwo gukora ku idini buzosha hamwe na maraya ubu simbona botereza kandi ndazi ko muzovyumva kandi ndashaka kuvyumva kandi ivyo nivyo naho biri uko Bibiliya niko yavuze rero ivyo bigira vyo yacitse maraya murashobora kubisoma vyo mu vyashiriwe Yohana igice ca 17 we n'igiki yakoze ubusambanya hemukira umugabo wiwe bwite yemwe muvuga mute oya iyo ni Bibiliya ijambo n'Imana kandi ukuyemwe ikintu kimwe woshaka ko umugore wawe asoma ubundi mugabo kajoro kanaka namba tokora ibiruti byo ntiwoshaka ko abikora yoba yerekanye ubuhemu bwiwe uwariwe wese azokora ku ijambo rimwe kuri ryo canke azokungurira kuri ryo haleluya kristo ashaka umukenyezi wiwe atagira agasemba hamwe n'ijambo uko niko ategerezwa kumera kuko nta na kimwe nta na kanyuguti na kamwe nta gace na gatoye kintu na kimwe kizova ku murongo n'umwe urudome ruzova kuri kijya cagezwe canke kuri kijya gitabo gushikaho byose bizoshitswa yesu yavuze ati juru n'isi bizova ariko ijambo ryanje ntirizokwigera rivaho ntimushire insobanuriyo iriyo yose yihariye kuri iryo ashaka ubutagira agasembwa atanduye nta nugu afyina sinoshaka ko umukenyezi wanjye afyina n'ubundi mugabo kanaka kandi iyo ugiye kumviriza ubwoko ubwo aribwo bwose bw'ibyiyumvire inyuma y'ibyo wumviriza ubwo ufyina na satani amen hari impamvu yo akumvuri uwa mpemu si byo imana ishaka ko muguma mutanduye mugume neza hariya hamwe n'iryo jambo mugumane naryo ni byiza cyane Imana yaramusezeraniye nk'uko yabikoze kuri Eva mu itongo rya Edeni kuri uyu Eva wanyuma ngaha kandi ishengero rya Pentekoti itanguriro ry'ishengero ishengero ubwaryo ni nyina w'abari n'ubuzima bose kuko mu gihe kija bakija muri iryo ariko murabona iyo bafashe ibyaha byiwe bapfana nawe ngaho umuntu akiri mutoya araza avuga ati ndashaka gukorera imana bavuga bati yemwe ngibi ibyo ukora genda hariya maze wihane ni byiza cyane ngiye kubikora imana ishimwe genda hariya wihane ubuze ube umwe natwe hariya ngivyo murabona yabaye ivyo nivyo yapfanye naryo murabona gusa ivyo nivyo kino gitabo cigisha murabona atari ivyo ndiko ndavuga kuko niko kivuga ngani byiza cyane rero imana yamusezeraniye nkuko yasezeraniye eva yabwiye eva ko hoza igihe ijambo ryosubira kuri ubugira kandi ubu muravyibuka ivyo yatakaje bizoshumbushwa kuko hari ikintu kimwe cyonyene gishobora gushumbushwa kandi ryo ni jambo neza na neza naravuze rasinho namba utarashica ushaka kugema ronderaho watereye utegerezwa kugaruka hariya hanyuma utangure ubundi bushasha murabona kandi niwasubira inyuma ushaka kuri ushika kuri nikayaho niho utangurira ubugira kandi murabona subira inyuma kure yayo madini kure yayo mashengero kandi twarabonye yuko two dushashara neza mu buryo butunganye namba namye nibaza ubuzima bwanje bwose impamvu nagwanye ubwo buryo bwo gukora kwa dina tarabantu y'abantu bameze neza nkanje canke we canke wari we wese wundi ariko burya buryo bwo gukora kwa madini ubu ndabibona neza nga sinigeze ndabimenya gushika ubu kandi byo ni byo Imana yasezeraniye Eva mpemu cyo kimwe n'uwo yasezeraniye Eva umubiri yuko ubugira kandi ijambo rizo shumbushwa mu gihe cya nyuma gushu yoshumbushwa ku ishengero ku ijambo ry'inkomoko ubugira kandi ubu ni mwitegereze neza rwose ndashaka ko mumenya mudakekeranya ubu Imana yasezeraniye Eva ko igihe cyojaho ijambo ryoshumbushwa biciye mu rubuto rw'iwe iryo jambo ubwaryo ryocitse urubuto kandi igihe bamuha igisubirizi yagumije icyo gisubirizi kandi igihe ijambo ryamuza ko ryokoze ako ziki sindarishaka byari biciye bugufi birenze ntivyasa neza kuri we ntivyari biryoshe bikwiye ubwoko bw'inka yo manawe umuntu nkurya ata munsi n'umwe mwishuri yemwe sino vyemera ubwo uwo si mesi y'umuntu areka abantu bakamwigenza ko gutyo hanyuma rero bakavyita mesiya yarabaretse bamupfuka igitambara mu maso hanyuma bakamubwira bamukubita mu mutwe kandi yiyitubwiye umuhanuzi w'ukuri yahagurukijwe mu by'ukuri ntibari baza abahanuzi Yesu niko yavuze ati yo muba mwaramenye abahanuzi mwomenye ivyo nivyo ubu muraba ariko igihe ijambo ryaza kuri we mu buryo nyene neza na neza mu buryo Imana yavuze ko ryoje yari yarifashe mu bundi buryo bunaka kandi ndavuga umugeni w'umuyuda umugeni w'umuheburayo uwo yari Eva kuva ku ntango rero igihe ijambo ryaza hariya ntirya yashaka kugumana n'ibisubirizi vyo rero Imana yasezeraniye Eva wa mpemu kuri Pentekoti yabivuze n'imbere yuko bishika imyaka amajana n'imbere yuko ishengero rigwa yuko bazogwa kandi bazokora ivyo bakoze ariko yasezeranye yuko mu minsi y'iherezo yorunga ikijambo bugira kandi Yesu yavuze ikintu kimwe igihe yari ku isi ko yori rungika ubugira kandi niki mbega rizosanga iki rizosanga ikintu kimwe nk'icyo ryasanze igihe ryaza ubwa mbere nibyo bashaka bashaka ibisubirizi byayo bashaka idini ryabo bashaka zanemera zabo bashaka kubaho neza nkuko bashaka kandi bashaka yemwe ndi nakana nakandi umunywanyi wiki nakirya ntatandukanira n'ikimana iri kwirakora kangaye yigaragaza yoshobora kuzura abapfuye yoshobora kuvuga amabanga yo mu mitima yoshobora gukora ikintu icyo ari cyo bibiliya yavuze ko yokora ivyo ntibigira itandukaniro na ritoya namba bidahuye n'ibyidini ryanje ntacyo bimaze murabona Ekirya kintu nye numugeni w'umuheburayo yakoze nivyo murabona bumvirije ibisubirizi byabo kandi Imana yabasezeraniye cyukuri kandi giye cyukuri gishika ntibagishaka cyari kigiye gukiciye bugufi cyane rwose rero nico kimwe uyu munsi gihe igiye kigiye kurubuga rero Imana yavuze muri Malaki kane yuko yorungitse ubutumwa mu gihe cyanyuma bwosumbushije Yoweli yavuze ati njoshumbusha imyaka yose ibintu byose Roma yariye n'ibintu byose abamethodiste bare n'ibintu byose abaptiste bari nibi byabikura ku ishami ry'inkomoko rya Pentecoste Imana yavuze iti njoshumbusha mu gihe cyanyuma nivyo kandi irashobora kuturungikira urya muntu azoba nkintu conye n'Imana yigeze irungiye ijambo ryayo yari umuhanuzi sabahindura ibintu abahanuzi nticari gihe cyabyo ubu ni igihe kiregereje kandi nico gituma turindiriye kuza kwavyo bizoba biciye bugufi cyane kandi byiyoroheje cyane kandi biyo mana we
Mwiyumvira yuko bari abatunzi baba Methodiste bari baba Baptiste na baba Presbyteriano baba Pentecoste bazokwigera bavyakira
Iyo niko muvuga aba Pentecoste aba Pentecoste n'abanyara odike batunze kandi atacho bakenye bivuga ngo ntuzi yuko uri umworo nkumbure wo buri uruba uri kuruba kamazu ya mamiliyari ya madorari ari kuguma uri umworo umworo muri mwemu yo niko avuga ndabibona byose uri mpumye yemwe niko bavuga Imana iheza gigwe nda hishijwe ugenda menya yemwe ndizi y'abasore bacu dufisa ama seminare du kandi hatyutsi rero ivyo ni kinyuranye gusa rero namba bibiri yivuga yuko ishengero rya Laodikia rizoba rimeze kuriya kandi nta muntu ku isi yoshobora guhakana yuko icyo ari gihe cyanyuma kuko igihe cy'ishengero rya Laodikia cyangwa igihe cy'ishengero ry'indwi kandi tugeze ngaho igihe cy'imyaka ibihumbi bibiri kugira kigira kabiri kiriko kirahera nta bihe by'ishengero bikiriho ukundi nico gituma mwebwe bene data b'imvura ya nyuma mutoshobora gutanguza irindi dini nta yanda giye kuzobaho ukundi nivyo ni kwiherezo amen nta bindi bihe by'ishengero bishobora gusubira kuba byose byarahetse ariko rero namba ubutumwa bwa Pentecoste bwari ubutumwa bwa nyuma ugutsindanishirizwa ukweza umubatizo wa mwemu yera ubutumwa butatu bwa nyuma ibihe bitatu by'ishengero bya nyuma bigize ivuka rikwiye nkakurijyanye n'umugore aba agomba kwibaruka ikintu cya mbere gishika aho nyine n'amazi ikintu gikurikira n'amaraso ikintu gikurikira n'ubugingo igihe bica Yesu ku musaraba ikintu cavuye mu mubiri wiwe kugira ngo kizane ikintu gishasha kugira ngo kizane kuvuka bacumise urubavu rwiwe amaraso n'amazi bivamo maze ati mu minwe yawe niho nshize ubugimwemu yanje ivyavuye mu mubiri we vyaramaze amaraso imwemu ubigice cyambere cya Yohana 5:7 hababwira kuri ivyo hariho bitatu bishinga intaye mwijuru dati jamba ryo Kristo na mwemu yera kandi ivyo bitatu bihuriza hamwe sumwe ariko bihuriza hamwe kandi hariho bitatu bishinga intaye canke numwe nivyo nshatse kuvuga nihenze hariya kandi bitatu bishinga intaye mwisi namaza amaraso mwemu kandi bihuriza hamwe urashobora kwezwa utatsindanishirijwe kandi ushobora gutsindanishirizwa utejejwe ushobora kwezwa utakiriye mwemu yera nivyo neza abigishwa muri Yohana 17:17 barejejwe kandi bahabwa ubushobozi bwo gusenya na madamu y'imoni yamara bari bafise mwe yamara ntibari bafise mwe muyera murabona atankeka botegerejwe kuduga kuri Pentecoste no kurindira gushika mwe muyera je aho niho Yuda yerekanye icarico murabona ingene iyo mwe muyici yirinzi aya biciye mu gutsinda nishirizwa kwezwa ariko bishitse kwiherezo yerekanye ico yarico murabona nivyo rero mwitegereze ubu kanda hatugeze mu gihe cy'iherezo kandi yepfa wo muri mwe mukurya nyene ku kurya Eva umuheburayo yahawe isezerano umugeni w'umuheburayo yasezeraniwe yuko ijambo rizogaruka kandi umugeni wa mwe mu kuva kuri Pentecoste gihe yagwa inikaya rero yahawe isezerano yuko mu gihe cyanyuma ijambo rizosubira kuza ubu muvuga muti ico gihe mushaka ikindi cyanditswe mufate hari ijyashyire Yohana 10 kandi havuga ngo mu gihe umwanya wo mu marayika wa nyuma mu marayika windiwe intumwa yindi gwatangiye kuvuza inzamo ibanga ry'Imana rizoba rihera hejwe murabona ugushumbushwa gusubira ku ijambo bibiliya yavuze yuko iyi ntumwa yigiye cyanyuma yobaye yobasubije ku kwizera kw'inkomoko gusubira ku kwizera kwa basa ariko mwiyumvira yuko kuko bakwakiriye oya mugenzi mu minsi ya nyuma yogarukanye ijambo ry'inkomoko ubugira kandi nkuko yavuze muri Malaki 4 ariko yari yagutakaje rero yari yatakaje iryo jambo ninikaya Eva yari takaje muri Edeni vayansi ryiwe ikaruvariyo kandi umukwi w'inikaya uri kuraryanka muri iki gihe cya nyuma cyo kimwe nyene mana we ariko igihe ijambo ryaza mu mubiri w'umuntu we Eva ishengero ry'abaheburayo nyina w'ubuzima bwa mwemi ico gihe yararyanse yari yarapfiriye rwose mu migenzo n'ivyizegwa vyiwe ku buryo yari hushije nico kimwe kuri iri neza na neza nivyo baramuhushije ijambo rizima ryagaragaye mu mubiri kubw'ijambo yasezeranywe ijambo ryasezeranye gukora ibi bintu isezerano ryaratanzwe yuko bizoba nk'uko mu gihe cya nyuma nk'uko byari mu gihe cya Sodomu niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu ubu ni murabi byashyize Sodomu nk'uko byari mu gihe cya Nowa niko bizoba mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu murabona murabi byashitse ico gihe murabona rero yavuze yuko bizoba cyo kimwe kandi tubaye muri ico gihe rero hashobora kuba ndibaza noshobora kuronka amasezerano amajana 6 yavyo nkayo mu byanditswe avuga gusa kuri ivyo murabona rero ariko baravyanka yaumiye ku migenzo n'ibisubirize mu kibanza ci yumiye ku migenzo n'ibisubiriza aho ku yumiye ku gisubiriza camaraso mu gishingo camaraso y'inkomoko Yesu ijambo yavuze igihe iri ryigaragaza kuri we kuko yumiye kuri iyi migenzo Yesu ijambo ryagaragaye yabwiye umugeni w'umuheburayo ati kuko mwumira ku migenzo yanyu mutuma ijambo ry'Imana ritagira inkurikizi kuri mwebwe ntacyo ribamarira rero niyo mpamvu no munsi ibyo imivyuro twategerezwa kuronka dufise imivyuro y'ikinyedini ntitwigeze ntituraronka umuvyuro nyawo oya mugenzi ntiwibatse ngo twararonze imivyuro nawo dufise yo mbafise imivyuro ni miliyoni z'abanywanyi bishengera ariko nta muvyuro na hamwe oya umugeni ntararonka umuvyuro murabona nta muvyuro uri hariya nta kugaragara kw'Imana ngo gukabura umugeni ubugira kandi murabona turiko turawurondera ubu hakenewe irya mituragaro ndwi itazwi hariya ngo imukangura ubugira kandi murabona ego azoyirungika yarayisezeranye uburaba rero yari yarapfuye kandi ubu namba amashengero yoshobora kwibagira za nemera zayo kandi akibagira ivyizegwa vyayo hanyuma agafata gusa iyi bibiliya basaba isezerano rero yobagirira kamaro ariko murabona Yesu yavuze ati mwebwe n'imigenzo yanyu mutitura ijambo ry'Imana kuri mwebwe yemwe nico gitumye kimwe uyu munsi hamwe na Eva wo mu buryo bwa mwemu murabona umugeni wo mu buryo bwa mwemu uyu munsi ubyitirira ishengero rifata ijambo ry'Imana kandi ntiryemere hanyuma ryemere ivyizerwa uko biri kose kubw'ivyo ijambo ntirivisa kamaro kuri we murabona kuko agerageza kwinjiza za nemera ziwe ku ijambo kandi ntibizokunda ubu icyo dukeneye uyu munsi ndabanyagusindanya gusoma hano mu gitabo bitalo hero dosaveni ku mutwe w'ijambo handitswe n'indome nini ngo dukeneye ko umuhanuzi yogaruka dukeneye ko umuhanuzi yogaruka kandi ndakeka ko igihe yogaruka batomenya na kimwe kubimwerekeye gusa ivyo nivyo vyamye na ntaryo bibuko murabona turamukeneye ikintu cyose uvugwa ni dukeneye umuhanuzi agaruke utuzanira ijambo ry'Imana adatinya twizeye ko bibiliya yamusezeranye rero ndazi mwene data moro nabandi narariyiwe nibindi bindi mwanditsi kandi numuntu mwiza rwose agendera mu birato byinshato ndake kumwe mu bantu beza rwose ariko murabona razi ko twategerezwa kuronka ico kandi mushiki wacu moro umwe mu bagore beza cyane mutoye umuntu mutoye akeneye kandi baritanga kandi ico ni kimwe mu binyamakuru vya mbere biri ku rubuga kubwanje ni mburi yukuza kwiwe ariko murabona yuko babandanya batangaza bati dukeneye umuhanuzi dukeneye umuhanuzi murabona mana we ivyo nivyo bavuga none rero turi ngaho uyu munsi kandi nkuko vyarejo n'uyu munsi batangaza ku radio yuko kandi amashengero y'ababatiste n'ayandi bavuga bati ntidutegerezwa kwifatanya n'abakatolika ariko dutegerezwa gusangira nabukuntu murabona kanda hanye n'ubutumwa buvugwa hanye nebwo gukuma kure y'ico kintu c'uburozi murabona murabona babiri bogenda na gute batemeranya umuco n'umwiza ntibishobora gufatanya igihe umuco winjiye umwiza urahunga murabona ntibishobora gifise ububasha kurusha byose ntushobora kwirukana umuco ukoresheje umwiza ariko ushobora kwirukana umwiza ukoresheje umuco nivyo kandi we n'umuco kandi ni jambo murabona rero ngivyo biragaruka neza na neza ntushobora gutuma ubesha canke ukore ikitaricho na kimwe bigaruka haryanye nego mugenzi ni nka kuryanye ni umuntu atanguye agereranije guharira nawe namba uzaho uhagaze ukabuza ivyo wizera niko gufata urukwavu karure kurira hano hugaye umaze kugara inzugi zose zisohoka uhagarare gusa ku irembo rutegerezwa kugaruka nivyo gusa waruzitiriyemo murabona rutegerezwa kugaruka ku irembo ubwo nyene kuko nibwo buryo bwonyene ushobora gusohoka ruzocisha umutwe warwa hamaze ruhakwe kwipfunizo simaze ruje hariya hariya uhagarare gusurabe kandi ruca rugaruka ubwo nyene murabona nivyo gusa nibwo buryo bwonyene bwo gukora gumana narirya jambo ntimushobora gutangaza ahantu hose nazanemera nyazanyu mwipfuna gusizosa ahantu hose ariko mutegerezwa kugaruka nyene kuri iri jambo murabona yego mugenzi nivyo gusa ubu murabona ntibarishaka ntibashaka ijambo ry'Imana kuko yumiye ku migenzo yiwe yabujije ijambo ry'Imana kutagira ico rimara nico kimwe kuri ivuye mvako wo mu buryo bwa mpemu ntashaka ntashaka kumyigumya imigenzo yiwe no guhunga ijambo ry'Imana yumira ubugira kandi ku madini na zanemera zayo n'imigenzo yabakuru biwe mu kibanza cyo gufata ijambo ry'Imana kandi igisezerano ry'Imana mugi cyanyuma bari muzaniye ntazoryakira kubera imigenzo yiwe nkuko umugeni w'umuheburayo kazi yabikoze ijambo ry'inkomoko naho rigaragazwa ryerekana ryemezwa ntarya ronka kuki atarishaka kuko ariyo ikigereranyo ikigeranyo ciwe ntashobora kubikora uko n'ukuri ntashobora kurwanya ikigereranyo ciwe murabona kandi byavuzwe mbere ko yokoze ivyo none gute wo kwirinda icari cyo cyose ikintu cyonyene cyo gukora n'ukunezerwa gusa ko urimo niko biri rindira ivyo ni byiza Imana yarasezeranye mu minsi ya nyuma ko yokwigaragaje kandi yokwemeje ijambo ryayo kuri we kandi n'ubu ntiyo bikora ivyo vyose Imana yarabisezeranye kubw'abakozi bayo abahanuzi Imana yarasezeranye iciye muri Yesu Kristo Imana yarasezeranye iciye kuri Yoweli Imana yarasezeranye iciye kuri Pawulo Imana yarasezeranye iciye kuri Maraki Yohana Imana yarasezeranye iciye kuri Yohana Umuhishudi abo bahanuzi bose gusa neza na neza ico ubutumwa bwa nyuma bwobaye kuri we ubu namba mushaka kuvyandika atanteka mwese murabizi Yesu Yohana 14:12 na Yoweli 2:38 Pawulo Ichete cha kabiri cha Timoteo gatatu maragi igice cha kane na Yohana mu hishuti vyashiriwe Yohana 10:10 indwi rimwe gushika ku 17 murabona neza na neza ico bayubu akani mwishengero mbega niki ijambo ryigitse umubiri gamba yo mubiri hagati mu bantu biwubugira kandi murabona kandi gusa ntibamwizeye murazi ico Yesu yavuze igihe yabona we igihe yo yakora ibitangaza imbere yabo kandi yerekana ko yari Imana yerekana ico yari kwarakora yari yabikoze neza na neza yababwiye yavuze ati yo wewe Kaperinawumu wewe wishize hejuru gushika mu ijuru nambi ibikorwa byarabaye ibikorwa bihambaye byakorewe muri wewe byabereye Sodomu Yoba ihagaze uyu munsi ivyo nivyo kandi Kaperinawumu ntiyigeze akora na kimwe ariko yakijije abantu bakeye kandi ababwira amabanga yo mu mitima yabo hanyuma aragenda ibyo birahagije murabona ntibari bazi ibikorwa bihambaye biyumvira ko yategerezwa kuba gahunda ni naho abantu bose bahaguruka umucamanza agafata ijambo no kuvuza amabande n'amadrapa hungabana n'abagore bambaye neza n'ababarindiriza abahinga bafise PhD n'abambaye ingofero nini ya kani ndende n'abambaye amakoro amakora acuritse n'ibindi byose bategerezwa bose kwinjira ico nico kintu gihambaye Imana ivuga iti ubwo n'ubusazi reri hagurutse umuntu mutoya atazi itandukaniro rire hagati nkumbure ya abe na cebigoye hanyuma kore ikintu kirurumbisha gusa ishengero ry'inkomoko kandi abandi bavuga ngo n'umugwi w'abera bikumbagaza hasi Imana yita iby'ibihambaye hanyuma isi byita ubusazi isi yita ibyo ibihambaye hanyuma Imana yita iby'ubusazi murabona gusa ikinyura ntimurabona kandi ikintu Imana yasezeranye Imana izogikora kandi yaragikoze murabona naho turi rero no ngaho haracahari nkuko yabaye Yehova w'umuheburayo kazi neza na neza ntiyari kubikora we wari gushobora kuzura bapfuye wari gushobora kubona mpemu w'Imana Yesu yaramanutse aremeza ubwiwe ko ari umwana w'Imana ubwa mbere yatanguye kuvuga ubutumwa yemwe biyumviriye bati yemwe asa n'umuntu adasanze uko biri kose ninde rero ikintu ca mbere mwomenya abantu batangura kuvuga atangiye kabari baravuze bwa mbere igihe ya integuza yiwe Yohana yabaravuze bati ni Mesiya yavuze ato yaburi kura ahagaze hagati yanyu murabona kubera iki yarazi igihe ubutumwa bwiwe bwashiki cyo yategerezwa gukora yarazi cyo yaragiye gukora nkuko Nowa yagumye yategerezwa gwino nkuko Nowa yagumye yitegereza Enoke nuko amaze kugenda Nowa yaravuze ati byo bavyiza ku negera ubwati gihe kiregereje Nowa yagumye yitegereza Enoke murabona Yohana nawe yitegereza ikimenyetso Yesu yamubwiye cyangwa Imana yamubwiye kwitegereza yavuze ati ubu haha ahagaza neza ahantu hanaka hagati yanyu sindamuza ariko nzomumenya bagataho bavuga bati muntu uri Mesiya bati twararungitswe n'icicaro gikuru batabakuru n'abandi bose baturungitse aha hepfo namburi Mesiya kukutaduga ngo wimenyekanishe hari haruguru atari hano muri uyu mugwe w'ibintu ngaho ukwiye kuduga ukimenyekanisha yavuze ati sindi Mesiya yavuze ati ndijwi ry'umusemerera mu bugaragwa ivyo byacitse heci byaciye hejuru ku mitwe yabo kure hashoboka ntacho bari babizi ko murabona yamara bose bari biteze ukuza kwiwariko ntashobora kuba ari umuntu nkuriya yo mana we byo babiteye ubwoba uva mu biheshure nta nari mu fisi karata yawe ndyo gufatanya ni giki murabona yarasizwe ni Imana byo yavuze ati hari ikintu kimwe mfise incabi tigenekerejwe ko bitsina by'ibiti rero ivyo nivyo byonyene byari nivyo byonyene yarafise yavuga akoresheje amajambo y'umuntu wo mu ishamba ntiyakoresha amajambo y'umunyedini inzoka incabi tinibiti nibindi we ntiyavuga akoresheje amajambo yo mu idini ariko Yesu yavuze ko hatigeze habaho umuhanuzi nkawe mu bavyawe n'abagore ntigeze haboneka umuntu nkawe gushika ku munsi wiwe nivyo yarutumwe uvugishwa n'Imana cyane yari ntumwa isezerano mu kuza yahagaze neza hagati ya yububwiriza bubiri bugiye kuza murabona arutuvugishwa n'Imana cyane kandi hanyuma rero ntibamumenye ntibamutahuye yari ameze nk'umuntu adasanzwe rero baramwirukanye murabona rero igihe Yesu yaza hanyuma kandi atankeka ntibari kumwakira uyu muhungu w'umubaji nta kintu na kimwe nk'icyo cariho afise izina ryirabura inyuma yiwe ngiki byagwa kandi we ntibari kubona umuntu nk'uyo ariko ariko raba ibyo Imana yakoze yafasha abatiza abakene abarovyi abanyeshamba barimwi n'imara yahanyuma ireka abanyacubahiro bicaraho kubera iki niki kuki yabikoze kuko yakoze ikintu nk'iki murashobora kuvyiyumvira kubera yuko aba bantu bamumenye ko ari jambo rero reka tubareabe umuntu tumwe gusa eheraba umurovyi wa kera ataje ubwenge ntashobore kwandika izina ryiwe Bibiliya yavuze ko batari babanyabwenge kandi batigisha ishijwaza na mafi giwe maze ayashira hasi aramanuka ariya hepfo kuraburwo rwa murwarirwa ariko kure imbere muri we yarazi ko Bibiliya yavutse ko Mesiya abaheburayo bose barondeye Mesiya kuko hari ikintu cyo mu byanditswe cyategerezwa kuba igihe azozira ahari harabayeho bamesi abenshi harahaguruka bakavuga bati ndiwe arabazimiza kubyinshi hanyuma hanyuma barabimbuka n'ibindi byose ariko murabona gushiburira kure wa wundi w'ukuri giha azozira twararonsa bimpuzu za Eliya n'amakoti n'ibindi bintu byose ariko ivyo byari ivyo kugira ngo baze bashiburire kure cha kintu cinkomoka igihe cazozira murabona n'ivyo ubwoko bw'abantu bose mbaye amakanzu n'impuzu kandi bambwe bambaye ubwoko bwose bw'imyitwikiro ihindukije n'ibindi byose ivyo ntabwo ivyo ni ivyemetsa gusa ni nk'idolari rya magendu ryerekana hako ari ryiza hantu hanaka hamwe woshobora kuritora gusa murabona ehe rero nk'uyu aragerera abo banyacubahiro barasohoka kandi bari kugisubiriza icabo yemwe bavuga bati rero igihe Mesiya azoza tanke kazoza kwa Kayafa azoza mu idini ryacaze kuba farisayo abasadukayo bati nimwiyumvira azoza kuba sadukayo kandi raba ingene bari bametse murabona neza nk'uko bameze ubu ariko igihe yaza byari bidasanzwe azoza yo mu buryo butandukanye cyane n'ivyo biyumvira ariko yaja akurikije ijambo kandi ntibari bazi ijambo reka ndabivuge neza by'ukuri kugira ngo muzo bazbizo kwinjira neza imbere ndashaka ko bitahurika nico kibazo canyu uyu munsi murabona ntimuzi ijambo murabona Yesu yavuze ati murazi kugenzura ijuru ukoriza ariko ibimenyetso by'ibintu ntimuzi kubigenzura bavuze bati dufise Mose rero yavuze ati yo bamwaramenye Mose muba mwaramenye ntibamenye Mose hanyuma ko bw'ivyo ntibamumenye bari bati gusa nemera bari barishiriyeho ubu reka dufata uyu murovya shaje ashitse isandugu ryiwe hasi yashize ubwanwa bugufi mvi hasi hanyuma aragenda ati ndizera ko nza kubona uwo ariwe mwene data yavuze ati ingore katumanuke hano yavuze ati urya ni wa mwe nyene wa muntu nyene urya ni wa muntu bavuze ubuheruka nakumanye nawe ijoro ryose ijoro riheze arazi Yohana anariko ndakubwira ego urya mugabo w'umunyeshamba hariya hepfo ego narumvise ivyerekeye we yemwe Simona shaje urazi yavuze ati narumvise ivyiwe hariya hepfo ego hariya hepfo meza tatu changa na heze hariya hepfo ego yemwe yavuze hano umunsi umwe yarahagaze hariya yavuze ikintu gitangaje yavuze turaza araje hano neza ubu bavuze bati ni guturwa ubizi raba hariya umuntu asanzwe ahagaze hariya yavuze ati ndabona mwemu w'Imana nk'inuma amanuka numva ijwi rivuga ati uyu niwe ubu niwe mwana wanje nkunda mpimbara no kuba muriwe rero yagiye mu mazi hanyuma aramubatiza n'ibindi rero hariya yavuze ko yamumenye yo sindabizi Simoni ariko avuga narumvise iby'igihe cinje ariko nguye araje ariko ibwina mu mutima wiwe harimo urubuto rwato ranijwe murabona Yesu yavuze uko neza yaje kuri we yaje yavuze ati ndaza kumanuka mu gikorane cyanyu ndabe yaragiye hariya Yesu yari ahagaze hariya umuntu gusa sanzwe araza avuga ati yemwe izina ryawe ni Simoni kandi izina ryazo ni yo nivyo byamu cishije bugufi kuko ubwo rubuto rutoya urubuto rw'ibihe bidashira rwa kubise hariye bw'intego mugenzi yavuze ati rindira akanya gato ivyo bimeze gute ntiwigeze umbona ntiwigeze ubona data wanjye kuko yapfuye haraheze nyaka ariko nga uracu mbwira ibyo rero ndazi ko bibiliya ivuga rero uko si gusubiramo ibyo umuntu yavuze ariko bibiliya ivuga yuko Mesiya yobaye umuhanuzi nguyu niwe umunsi umwe yaciye Samariya agenda ari kure n'umugwi w'abayuda bavamwo hanyuma uyu mugore muto yabayeho ubuzima bwandu yaraza nkumbure umugore mwiza murabizi hanyuma yari yarirukanywa aja mu ibarabara kiri umwana kandi yariko aca hariya nkumbure yariko yiyumvira ku bukuntu hanyuma yagiye hariya maze ashira indodo indobo yiwe hasi mazaca atangura kumanura umugozi murabizi kugira avoma amazi hanyuma yumva umugabo avuga ati mpa two kunywa araraba hariya hari hicaye umuyuda afise imyaka hagati na hagati yavuze ati mbwira wewe nturi umuyuda ntiwotegerejwe gukora ivyo ntivyemewe kuri wewe kumvugisha ndi umusamariya yavuze ati ariko iyo ba waruzi uwo uri kuvugana nawe wonzaniye wonsavye ngo ndaguha amazi yavuze ati indobo yawe iri hehe murabona umurongozi wawe ari hehe yemwe yavuze ati amazi ntatangwa ubugingo iki murabona yemwe yavuze ati yemwe mwebwe mwese mushaka gusengera Yerusalemu kandi n'abasogokuruza bacu basenge yo yavuze ati uko nukuri ariko yavuze ati twebwe abayuda turiko turazi ko dusenga ariko yavuze ati murazi hazoba igihaho aho abantu batazosengera Yerusalemu canke ukuri uyu musozi yavuze ati bagiye gusenga Imana mu mpemu no mukuri kuko yo ni mpemu n'ukuri yemwe yaciye atangura kwiga murabizi hanyuma yavuze ati genda uhamagare umugabo wawe uhezu ugaruke hano yavuze ati umugabo wanje nta mugabo mfise yemwe yavuze ati yavutse uko yavutse ati warufise abagabo batanu ariko ubu mufi wa gatandatu hanyuma avuga ati warufise batanu kandi we urazi uvuze ukuri rabe cari gishye urya muco warasiye rurya rubuto rwari ruryamye hariya rwavuzwe n'Imana ego mugenzi urubuto rwari kwisiga Imana yakura amazi hanyuma izubarira murasira rwaciye ruduga uko n'ukuri murabona ico nico rwarondera izuba rwarondera umuco ego mugenzi hanyuma rero igihe mwemu yera muriwe yakuraho ubuzima bwiwe bwaheze hanyuma arabumwere kurya muco yararurasiye yavuze ati mugenzi ndabona kuri umuntu avugishwa n'Imana avuze ati rero turazi ndazi ko igihe Mesiya azozira uko niko azomera kandi ntitwigeze tugira umuntu avugishwa n'Imana imyaka majana ntitwigeze tugira umuntu avugishwa n'Imana ukuri imyaka majana hanyuma avuga ati ni gute wambwira kuvyerekeye umugabo wanje no kumbwira igiti giri cabo maze kugira n'ibindi yemwe yapfutse ati sintahurije yavuze ati igihe Mesiya azozira yemwe azokora ivyo ari kurinde yavuze ati ndiwe nuko byari ivyo murabona maraya hanyuma abaherezi baramwihweje hanyuma bavuga yemwe bategerezwa kwishyura ku ikoraniro ryabo bavuze bati ntihagire icyo mukorana n'uwo muntu yuzuye dayimoni nta kindi rero ubwo nibwo budasuko niko biri uno munsi murabona ivyo nyene uno munsi byo baneza na neza uko yego mugenzi we yarabizi kuko umuco w'abarasiye bara abo barovyi abanyeshamba abarimyi abatoza kora bamarabaye babonye muri wico ivyanditswe bisanzwe byavuga ko yokoze kandi abafarisayo ntibashobora kubibona kubera imigenzo yabo ntibashobora kubona kubera imigenzo yabo ariko maraya abarimyi nabo bose baramubonye abari baratoranijwe igihugu kekeranya kwavaho urubuto rwaciye rukura uko n'ukuri yakoze iki yavutse ati yemwe ndanezerewe guhura na Mesiya yo oya mwene data ubwo nyene yaciye ajya mu gisagara yibagiye amazi yavuze ati ingo murabo mugaba mbwibyo nakoze mbega ibisi bya bintu icanditswe kivuga yuko Mesiya azokora mbega si ibinyene kandi abantu boshobora kubona ibyo bintu nyene nk'uko Yesu Kristo yavuze mu wera Yohana 14:12 byose ubiye gushika yarabivuze kandi muri Luka igihe yavuze ati nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa uku Imana yigaragaje ubwayo mu muntu hanyuma avuga uwari nyuma yiwe nicyo Sara yakoze gutwengera mu ihema n'ibi byanditswe byose byamara ki n'ibindi byavuze ibyerekeye iminsi y'iherezo Abaheburayo kane havuze igihe ijambo rigaruka kira ko Malakiya kane yavuze ko ryogarutse mu muntu Abaheburayo kane havuze ati ijambo ry'Imana rihishura ibyiyumviro biri mu mutima kandi bashobora kubibona bikoreka bakabija kure imigenzo yabo irabihisha no kubigira imbura kimazi yemwe niho tugeze nibyo gusa murazi yoshobora gukora cya kintu nyene uyu munsi yoje ku rubuga maze agakora bya bintu nyene yakoze icyo gihe nk'uko yavuze ko yobikoze murabona yarasezeranye kubikora hanyuma namba yo yakoze cya kintu nyene intumwa yaraodikia itegerezwa kugikora kandi rero ishengero rya Laodikia niryabona bikoretse bazokora neza na neza nk'uko ishengero ry'Abaheburayo ryakoze mu ntango ntibiraba ukungene rigaragazwa neza yo bo bikoze uko biri kose yo mana we rero rivuga ko byobaye uko twosubiye ku ijambo ry'inkomoko hanyuma tugaragazwe nk'uko byasezeranijwe gusubira ubugira kandi kukwizera kw'inkomoko ubugira kandi nimba yimenyekanishije yuko yaba mu bantu biwe mu gukora ibintu yoshoboye no kwifotoza ubushakashatsi bukavyemeza kandi hamwe n'ivyo ntibavyizera kandi byemejwe yaretse ijisho ry'igikoresho cya kamera iramufotora ahagaze hariya iyo nkingi y'umuriro nyine uko arareje n'uyu munsi niko ari niko azokwama ibihe bidashira Abaheburayo 13:8 kwerekana yuko ari by'ikinyabwenge n'ubundi bwoko bwose mu buryo bw'ubushakashatsi urwego rwa mpemu byo shoboye kugaragazwa mu buryo bwose byaragaragajwe kandi murazi birashoboka ko boshoboye gukora ico kintu nyene birashoboka ko mbo kwigaragarije hanyuma bagakora kurya nyene bakoze yo mana dufashe yo turahagarikira ngusa nga ariko imana idufashe kubona rero nishengero ryanje mu gihe tuje rero kuko sinshaka kubacereza cyane imana idufashe rero tubone ndizera nkumbure mpemuye hejuru yacu buniho yadufashije guhishura kumena akagashashara Nimuze dusome mu gihe tubonaga ahantu ishengero rigeze turabona aho ryari rihagaze tubonye ibyo dia bakoze twabonye aho to etegerejwe gushika birabe hariya hanyuma murabe ibyo botegerejwe gukora n'ibyo bakoze neza na neza mbega none murabona aho tugeze muraca urubanza nimushobora guca urubanza ni jewe njejwe kuzanira ijambo neza gusa uko ndarihabwa niko ndaritanga ritarazanwa kuri jewe sinoshobora kuritanga nta n'uwundi yoshobora kandi amenye cya gatatu kimatanije cya gitabo numva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti ngwino mbona ifarasi y'agafyiri kandi uyicaye ko yari afise umunzane mu minwe numva hagati y'ivyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga ingero imwe y'ingani denari denariyo n'ingero zitatu za sayiri ni denari denari ariko amavuta na vino ntugire ico ubigikorako rero umwagazi w'intama afise igitabu mu kuboko kwiwe amena udushashara yamaze kumena ka mbere aka kabiri ubu naho amenya ka gatatu kandi mu giha akamena umwagazi w'intama arakamenye agashashara kagira gatatu ikinyabugingo cha gatatu rero ni bangahe bazi ukunge n'ikinyabugingo cha gatatu gisa n'umuntu ica mbere casa ni ntambwe ikindi casa ni inyana canke inka hanyuma ica gatatu casa n'umuntu yari umuntu hanyuma yumvise ikinyabugingo kinyabugingo gisa n'umuntu cabwiye Yohana giti ingo urabi byari byo iri banga ryari ryarahishijwe hariya hose mu myaka yo gucungurwa kuva isiremwa ryari ryarahishijwe munsi ya kagashashari bigira bishike burero rero ati ngo witegereze ico riri hanyuma rero arakamena umuturagarura turagara hanyuma umwagazi w'inama amena udushashara rero kandi Yohana yaraduze kugira arabe ico ryoba riri yabonye iki yabonye ifarasi y'agafyiri kandi uyigendera ko yari afise umunzane canke iminzane mu minwe rero ico nico kintu ca mbere yabonye igihe umwagazi w'intama wagitangaza wamena agashashara hanyuma ikindi kinyabugingo murabona ibyo binyabugingo biracunze uko gutangaza ngwico ngwino witegereza kandi aho Yohana aho yari ahagaze nkumbure nk'uko araje ngaha igihe umwagazi w'intama yakamena amaze agenda hariya mu bisanzwe umuturagaro uravuga nk'uku twabibonye mu gihe gashashara ka mbere kandi aritegereza kugira arabe ibishika maze abona umuntu aje ubwa mbere ku ifarasi y'igitare amubona agenda ku ifarasi kandi abandanije Yohana amubona agenda gucika ku mpera amubona amanuka ku ifarasi yiwe y'igitare afise umuheto mu minwe kandi uyicaye ko afise kandi nta myama afise hamwe nawo kandi ikintu gikurikira abona ahabwa igitsibo abandanya nyene agendera ku ifarasi hanyuma tubona rero umwagazi w'intama ngaho ugarutse umena kandi kamwe kandi araraba rero haje ifarasi y'akagajo umugabo afise inkota mu minwe yiwe agenda yicaye ku ifarasi kubandanya mu byanditswe murabona n'iyi nkota mu minwe kandi yari uwo kwica no gukura amahoro mu isi rero umwagazi w'intama amena kandi gashashara ikindi kimwe mu binyabugingo gisa nk'umuntu kivuga kiti ngwino urabe rero yegera imbere kugira kuraba ibyo ari byo kandi yegereye imbere haze uwicaye ku ifarasi y'agafyiro rero ijoro rihe ze twabonye yuko urya nyene yari yicaye ku ifarasi y'igitare yari urya nyene yicaye ku yakagajo kandi ijwi riravuga hagati ya bya binyabugingo rirasemerera murabona aho yagiye kuraba icyo byari byo yari muri ibi binyabugingo maze abona y'ifarasi y'agafyiri numva hagati y'ibyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga nk'i riti ngiye rero y'ingano ni denari denari yo n'ingero zitatu za sayiri ni denari yo denari ariko amavuta na vino ntugire icyo ubikora ko murabona uwicaye ku ifarasi reka tumuvuge ko namba muraba neza uwicaye ku ifarasi ya mbere wari we uwo yari we kandi twabonye ijoro riheze mu byanditswe yuko uwicaye ku ifarasi ya kabiri ka yari urya mugabo neza nyene gusa yari yicaye ku yindi farasi habaye iki yahinduye gukora kwiwe murabona nibyo twabonye yuko yari antikristo kandi yari yanduye ugukora kwiwe yahinduye ugukora kwiwe twabonye yuko igihuga mbere yari afise ifarasi y'igitare gusa yacitse inyigisho ubu twagarukanye mwimwe muri zihajya nyene mu byanditswe murabona rero murabaho tugeze rino joro rya kirya kindi giye cishengero rero murabona tugira tugere mu gihe cha gatatu cishengero rero murabona neza na neza mu gihe cha gatatu cishengero kimeze neza na neza nkayama farasi ya gatatu murabona rero giye cha mbere cishengero cari iki abanikorayiti bari bafise inyigisho murabona gusa kirya cha mbere ni byiza kandi rero ikintu cha mbere tuzi zino nyigisho z'aba Nikorayiti zemejwe kandi zari zo zija mu gikorwa hanyuma bahaye igitsibo uwo muntu uno muntu rero ino mwemwani Kristo yinjiye mu muntu murabona kandi dusanga yuko mu nyuma yaho yahindutse umurwaniza agaragaye mu mubiri kandi daimoni irahava hanyuma umurwaniza kinjira kandi gusa nkuko rya shengero rimeze nkuko ishengero rya Kristo ritera imbere niko umugeni yaje n'ibintu bitandukanye biciye mu gutsindanishirizwa kwezwa no mu batizo wa mpemu yera no kuba ndanya murabona gusa nkuko gusa bafashe umuvyuro wabo wa mbere hanyuma ishengero ryafashe urya wanyuma imyaka ya bitatu ya mbere intambuko zabo zitatu za mbere zaciye mu bihe by'umwijima rero za gatatu intambuko zitatu ishengero ryarasohotse riva mu gutsindanishirizwa kwezwa umubatizo wa mpemu yera mu mana yambaye umubiri garagara hagati muri twebwe nkani Kristo nk'umuhanuzi w'ibinyoma rero cha gikoko rero mu gihe cy'umwijima kandi ishengero ryasohotse mu gihe cy'umwijima sindanishirizwa kwezwa umubatizo wa mpemu yera kwinjira mu ijambo nkuko rero hanyuma aramanuka murabibona aramanuka ishengero riratubuga murabona bimeze neza na neza nkuko bitegerezwa kuba ni byiza ndabikunda uyu yicaye kuri farasi wa wundi nyene ari kuri ya ntambuko y'igikogo intambuko ya mbere farasi y'igitare murabona yari umwigisha gusa umwigisha ni Kristo yanga ijambo ry'Imana bega none mushobora gute kuba ni Kristo umuntu wese yanga yuko buri jambo ari dukuri kandi kigi akigisha ivyo nyene ni anti Kristo kuko banga rya jambo kandi niwe jambo rero intambuko ya mbere farasi y'igitare yari umwigisha ariko mpemu ya ni Kristo mu nyigisho ziwe nuko ryari ritunganye ntacho byari bitwaye byasa nkuko kubandanya gusuko niko satani yinjira yo ninyo ni ya mageri yabwiye Eva ati rero urazi ariko urarondera ubumenyi ntuzi kize n'ikibi yavuze ati rero nimba maso yanyu yari yugaguruye mwari kumenya ibyo hanyuma yavuze ati icamwa kirabereye cyane ni cyiza kirabereye ijisho byo bavyiza mu gitoye ntimuzi yuko ari cyiza cyangwa atari cyiza sivyo hoya sinza ariko Imana yavuze ngo ntitukikoreko ariko yo rero ndaza ariko Imana yavuze ko yo tuzopfa yavuze ati byukuri ntazobikora murabona gusa biryoshe uko bishoboka murabe ico vyakoze murabona iyi mpemu ya Antikristo ihaguruka hagati mu ishengero rya mbere inyigisho y'abanikorayiti ni kawunesha abakristo basanzwe kugira umuntu mweranda yo gusa ni nka rero dushaka gusa gufatanya yemwe mwasanzariye ngaha nta muntu azi ahumwe wese ageze nibaza ko twese dutegerezwa kugira idini hanyuma gusa tube dutandukanye murabona turagiye muje hamwe dutegerezwa kugira inzu y'uburaro muri ivyo kandi uko niko biri nta kintu nk'ico nk'ishengero ry'abakristo rya Methodiste iryo ni shengero iyo ni ihuriro Baptiste iryo si shengero ni ihuriro hariho gusa ishengero rimwe kandi uwo n'umubiri wa kabanga wa Yesu Kristo kandi uvukira muri uwo uko n'ukuri ka uvukira ngo kubwo gutoranywa uko n'ukuri bose abo data yampaye bazoza nta muntu ashobora kuza kwa data atamuhamagaye kandi abo data yampaye bose bazoza kuri jewe rero ivyo ni vyowe gusa umwagazi w'intama yicaye hari yadusengera agushika wa mwanya wa nyuma yinjiye yankengera intoyo ivuza cagenda no gutora biwe rero murabona ivyo byose azana ishengero ryiwe muhira abayoboke wiwe kandi aterera umwansi wiwe mu kyagacumuriro n'abayoboke biwe bose bajana nwo nawe kandi ivyo nivyo rero duca tugenda mu nganda y'imyaka igihumbi wa wundi nyene yicaye kwifarasi rero y'intambuko ya mbere yari umu ubutunganye kandi ubugira kandi rero nimba mwaduze gatoye gusumba aho intambuko ya kabiri bibiliya yavuze yuko aza ku ahabwa igitsibo kandi hashize igitsibo ku muntu umuntu ahambaye murabona bamwambitse igitsibo kandi rero bibiliya ntiyamu ahamagaye papa bibiliya yamwise umuhanuzi w'ibinyoma kuki ego atankeka yategerezwa ko umuhanuzi w'ibenya kubwa impemu yiwe ya antikristo yo yigishije antikristo kugwanya ijambo ginkomoko koko nimba yigishije kurwanya ijambo nyaryo yari antikristo yariwe kandi ijambo ni imana murabona kristo ni byiza rero nyuma y'ivyo tumusanga yambaye igitsibo kandi giye yambitswe igitsibo rero n'umuntu abereye cyane kandi ntamfashanyo afise n'umuntu mutoya gusa ariko mu nama yinika yagizwe uko kandi Konstantino yamuhaye ivyiwe byose kandi rero yagize rero we murabona satani yamuhaye intebe yiwe y'ubwami n'ubu shoboti bibiliya yavuze uko nkuko twabibonye rero ikintu gikurikira yuko umurwanizi aganza politike zose zigeze kubaho cyangwa ibizo baho izizobaho ibyo tubibona muri Matayo 4:11 kandi rero dusanga rero yuko satani yari yaramaze kuronka politike ariko aragerageza gufata ishengere rero amanuka kugira rihende afise umuntu wiwadasanzwe amukorera mu idini n'igitsibo ciwe icariho murabona Kristo Kristo yakoze mu gishingo c'Imana murabona uyu muntu ni icariho mu gishingo c'Imana murabona gusa cyabindi nyene mu gishingo c'Imana ico yategerezwa kubicariho munsi ya icariho munsi ya Kristo rero bigihe yakoze ivyo rero yakoze ikinonewe we satani yafashe inkomezi ziwe za politiki izo yari afise kwifatira hanyuma afata inkomezi ziti nizo yari yaramaze kwambi kigwa igitsibo no kuzishira hamwe kandi rero yikoreye iki gitsibo ikindi gitsibo kuzimu kandi barya barenganye nimba bazoriha amahera menshi azobakurayo murabona rero ubuwe nicariho mu ijuru kuri purugatori nk'uko ashaka kuvyita nta kintu nk'ico muri bibiliya murabona ariko yotegerezwa gukora ikintu kinaka bibiliya yavuze yuko yavuye mu cobo kirekire cyane kandi asubirayo nk'uko nyene kandi ku isi ubuganza rero yahawe iki ico gihe ubwa mbere yari afise umuheto ariko ntiyari afise umwamba ariko rero yaronse inkoti ikomeye cyane mu kiganza ciwe arashobora kugira ikintu kinaka rero rero asimba ava ku ifarasi y'igitare ya farasi y'igitare ibandanya kugenda none yicaye ku kifarasi yakagaje amaraso ifarasi yakagaje nk'amaraso yicaye kuri imwe by'ukuri atankiye kubu yahawe inkomezi zihambaye cyane n'inkota nini ya cyane kwica hanyuma yicara ku ifarasi yiwe yakagaje nk'amaraso turabona guhera kugashashara ka kabira kamenwe rori heze yakuye amahoro kwisi no kwicara hagati yabo kandi n'igitsibo cy'abamaratiri ciwe bwite cicengera katolika ry'Roma cerekana yuko bije imiliyoni 68 z'abaporotiku bigihuwera hipo wawe inyuma yuwera Auguste wi hipo agushikiye igibi hu igihumbi n'amajana 5 na 80 nibindi imiliyoni 68 gitabo ca Shmoka citwa Great Reform nimba mushaka gisoma glorious reform nako murabona rero imiliyoni 68 bamenyekanye muri ico gitabo c'abamaratiri bishwe igihumwe muri bo biyita uwera yaronse ihishurirwa yuko umuntu wese atemeranya n'ishengero ry'Roma yategerezwa gupfa nk'umusazi ico gusa nico caba afatanya yemwe yagenda sarasesa amaraso yasimbye kwifa yiwe y'igitare canke ifarasi yiwe yakagajo kandi yagiye yicayeko yo rero inkomezi ziwe zihambaye zaje zagizwe icariho co mu ijuru kandi asengwa nk'Imana umutegetsi wo ku isi wo mu guhuza ishengero na leta bamugize umutegetsi ku isi bamuhaye igitsibo hejuru y'ivyo yashobora gusengera ubugingo buri muri purugatori bukavayo yashobora no guse yari ameze nyene nk'Imana ku isi mu kishingo c'Imana hamwe n'ivyo yari afise ubushobozi buhambaye bwo kwicuwa ariwe wese atemeranya n'itegeko ryiwe ninde yari kuvuga ikintu na kimwe kuri we ishengero ntirishobora kuvuga ikintu na kimwe n'umutware waryo leta ntishobora kuvuga ikintu na kimwe n'umutware wayo rero barapfuye arabama miliyoni ayo mashengero matoye yose mwene data yarasambuwe barabishe barabicishije babagaburiye intambwe n'ibindi murabona igisato Roma yamuhaye intebe yiwe n'ububasha bwiwe bibiliya niko yavuze murabona rero yagendera ku ifarasi y'akagajo yiwe y'ikigereranyo mu maraso y'abantu gushika igicitse ifarasi y'akagajo ubu Yohana mubona ku ifarasi y'agafyiriya hinduye ikindi kintu ubu ubu ntegerezwa kuvuga ibinyene nkuko bije kuri jewe hanyuma rero kandi namba bije kuri jewe kandi ntibigereranywe n'ibindi byanditswe rero imana ntiyigeze ibitanga murabona ibyanditswe bitegerezwa kimwe cyose ikintu nyene kimwe kininiya gutya icyanditswe gitegerezwa kwemeranya n'icyanditswe kandi ikintu icyo ari cyo cyose kinyuranye n'icyanditswe namba urya mu marayika w'uhoraho yambwiye ikintu icyo ari cyo cyose kitari cyanditswe sinomwizera murabona navutse hariya muri Chicago ubundi munsi igihe ariya majambo yose y'abakozi b'imana mbega hari umuntu hari hariya muri kirya gikorane atankeka kirya gikorane muri Chicago navuze nti rero mwebwe mwese muvuga ko mwiyumvira kuntega umwereka ngaha ku kintu kinaka nko kuvyerekeye uko bimeze muri iki cumba ubu navuze nti nibiki mufise ico mu mpora navuze nti mpemu yera yaranyeretse haraheze amajoro atatu ahumwe wese muri mwebwe azobari ntitwobaye muri irya mubaze karere ngaha namba atari byo kandi hariho Hank n'abandi byo nibyo mwese mwari hariya mwumviriza navutse ubu mufise ivyo mundwanya ku nyigisho yanjye ico nico kibazo rero ndashaka umwe muri mwebwe aze ngaha kandi afate bibiliya yiwe maze azi iruhande yanjye kandi ayibeshuze wari umugwi ucecetse kuruta iyindi wigeze kumva navuze nti mufise igihe ngorane navuze nti rero namba muziko mushobora guhaguruka kurwanya ijambo rero mumva inyuma mwebwe abahinga mu by'imana n'ibindi byose kandi muvuga ukuntu mwimenyekanisha nk'umuhinga umuhinga kandi ndi yo mwene data tuna jewe tuvuga umuntu mushasha mu kintu canke umuntu atacazi sinize sinigeze mva mwisemunja mwiseminari yariyo yose canke ishuri ariko mufate bibiliya yanyu hanyuma muze ngahamaze muhagarara iruhande yanje mubeshuze uruvyaro rw'inzo kumubatizo mu izina rya Yesu cyane ikindi cyari cyo cyose muri ibyo bintu nigisha nta numwe yavuze ijambo murabizi mwese wari umugwi ucecetse gusumba iyindi mwigeze kubona murabona bavuze induru gusa nk'icyo ntazi rero ubu ngibi sinize ibyo guto ngana n'abantu ariko iyo bigeze ahantu bagerageza kubigukwegeramo kandi sinari kujaya ariko mpemu yere yambwiye ati genda hariya nzoba ndi uruhande yawe nababwiye iminsi itatu canke n'imbere y'igihe mwebwe mwese mwari hariya kandi mwumvise umushinga ntaye Carlson n'abandi na Tommy Hicks kandi bose bicaye hariya rero naragiye iminsi itatu imbere kandi navuze nti muzotegerezwa gusubiza kirya kibanza mwari mwafashe ryari joro ry'igihuhuza nategerezwa kugira igikorane yavuze ati genda uhagarare harige kirire rirya dini uhagarare kuri rirya dirisha kuri hariya kariya karyango gatoye ka gatatu hariya kandi nagiye hariya maze mpagarara neza hariya naravye hanze gutya yavuze ati bazogutega umutego bagiye kuzogusaba kuvuga kuri rirya shira hamwe ry'abakozi b'Imana b'i Chicago rihambaye yavuze ati bazogutega umutego ku nyigisho yawe y'ijambo ryanje rinye yavuze ati ubu bagiye gusubiza kirya kibanza bari bafashe hariya ntibazokironka kandi bagiye kuronka ikibanza ahantu hasa nk'inginagina yavuze ati raba uko hasa narahagaze kandi nibona ndi mu mfuruka naravye hariya kandi narabonye narababonye bose hariya narababonye abo bavuga butumwa bose bicaye hariya ukuntu bari bameze narababonye bose kandi yavuze yo nariyumviriye vyoba vyiza gusumba ntagiye hariya rero mwami namba bagiye kuzokora ivyo sinshaka kubatsitaza canke gukora ikintu icyo ari cyo cyose yavuze ati genda nzoba ndi iruhande yawe yarabikoze ivyo nivyo ubu mwebwe mwese hariho ibyabona ngaha mwe nyene kandi ndazi ko ari ukuri ivyo nivyo yemwe murafise amabande nga yabyo nayo ariko ngivyo murabona rero ubu ngiri banga ngibwibi kandi rero rya igihe yabimishurira kare muri iki gitondo imbere y'uko buca rero nagiye nihuta kucanditswe maze ntangura kuraba kubise byari ibyo gushika ubu bitatu muri byo byarahishuwe mu buryo bw'insigabwenge bidasubigwe ko ego ubu ngira ibanga ry'ifarasi y'agapfira ibijanye n'ibyo nahishuriwe yatanguye kugendera ku ifarasi mu gihe cy'ibihe by'umwijima icyo ni cy'ifarasi y'agafyiri yerekana ibihe by'umwijima kuko cyari igihe cyo mu gicugu kubizera b'ukuri bari basigaye itegereze ubu muri kirya gihe cy'ishengero kirya gihe cy'ishengero cyo hagati na hagati igihe cy'ishengero cy'umwijima itegeretse uko avuga ufise inkomezi nkeya gusa hari mu gicugu kuri bo kuwizera ukuri ubu itegereze mu bisanzwe ibyizigiro byose byari byakuwe mu ishengero ry'ukuri kuko umuntu yaganza byombi ishengero na leta icyo bagiye gukora ni giki murabona abakatolika bari baganje byombi ishengero na leta kandi abatemeranya na katolika bose baricwa iyo niyo mpamvu yari ku ifarasi y'agafyiri kandi itegereza ikintu cy'umwijima yakoze murabona rero mushobora kubona kandi gusa mu namba muzi kahise kanyu karabe rero muzo yemwe ntimutegerezwa no kukamenya kumenya ibi ubu itegereza ibyizigiro byose byaragiye iyo niyo farasi yiwe y'agafyiri rero yagendera ku ifarasi yiwe y'igitare uburiganya hanyuma ahabwa ubushobozi yakuye amahoro yica amamiliyoni ibyo nibyo yari agiye gukora mu gihe yagendagenda kandi aracyabikora murabona rero nguwo ku farasi yiwe y'agafyiri ubu yegereye imbere igihe cy'umwiza cyari icyo gihe nk'igihe gitoya inyuma yaho ishengero rishiriweho kandi rikagira ububasha barwanije ibintu byose kandi byaciyemo hafi nk'imyaka amajana n'amajana n'amajana ibyo nibyo buri musomyi wese azi nk'ibihe by'umwiza ni bangahe bazi atankeka bya bihe by'umwiza ngiye farasi yanyu y'agafyiri yerekana kirya gihe cy'umwiza ubu ibyizigiro byose byagiye nta byizigiro namba ibintu byose byasa n'ivyirabura kubizera bakeye rero nico gituma yitwa igaragazwa nk'ifarasi y'agafyiri igipimo ciwe canke iminzane yiwe mu minwe murabona asemerera ati ingero imwe y'ingano idenaride n'ingero zitatu za sari ni denaridiraniyo murabona mu by'ukuri ni ukuvuga ingano na sari nibyo bintu bisanzwe bifasha mu buzima nibyo ba bivamwo umukate n'ibindi ariko murabona yariko arabigurisha ico bisigura nuko yariko arihisha abayoboke biwe ubwoko bw'ivyisigiro by'ubugingo yariko arabarungikira mu gukora yatanguye muri ico gihe nye nivyo akubarihisha amasengesho abatangisha amahera ku masengesho baracabikora amasengesho y'iminsi icendi kurikirana kuko yariko arakora iki yigarurira abatu butunzi bw'isi umunzani upima ingero imwe y'ingana ni denari denari ingero zitatu za sayiri ni denari denari uwicaye kuri ya farasi y'agafyiri murabona yariko atuma yanyaga abayoboke biwe amahera mu gihe bibiri yihanura yuko afise hafi ubutunzi bw'isi nk'uko twavuze ijoro riheze ku bijanye n'uburusiya n'ivyo vyose batwara gusa amahera yose kandi bakanyaga abantu ibintu vyose bafise ibintu vyose rero n'ivyo rero mwitegereze murabona iyo uko uwo mugenzo wa kera wo gutwara amahera mu ishengero wavuye mwegere kure y'ibyo bintu kugira ngo hashingwe idini ikintu kinaka kinini cy'imiliyoni y'amadolari none murabona nyina wavyo uwo ari we murakoze mwami yo mana we ndanezerewe yego mugenzi ni vyiza bwabaye ubuntu bwiwe bwononye ni byiza hari mu gicugu murabitahura ubu kandi ngaha ariko agurisha burya bwoko bw'ubuzima ni ukuvuga sayiri yiwe n'ibindi bisanzwe ntibyari byamwemu rero zari ingano murabona ku bw'ibyo n'umukate wa sayiri n'umukate w'ingano yariko aragurisha ubwo bwoko bw'ubuzima yariko araha abayoboke biwe agurisha amasengesho y'abaherezi ngo basengere abantu bave mu ipurugatori agurisha rero ibi ndabikura neza na neza muri kahise agurisha ndibaza ni inevene ndibaza ico ni abantu bose banga barazi ico nevene nibaza yuko ari kuntu utegerezwa gukora murazi penetensiya kubirihisha yizanira ubutunzi bw'isi muri we ubwiwe mu ishengero ubwaryo kandi abandanya agenda yo atankeka abandanye go mugenzi arabandanya itegereze ngiki igice cyiza rero itegereze ariko amavuta na vino ntugire icyo ubikora ko hasigaye ko bikeya gusa hariya ariko ntubikore ko rero amavuta ni ikigereranyo cya mpemu Mwemu yera ndaba himirongo mikeyi namba mushakari ivyanditswe bibiri mubarewe 8:12 aho Aroni imbere yuko yinjira yategerezwa gusiga amavuta murabizi ni muri Zakariya 4:12 kuvya amavuta za yisuka mu mihora kandi havuga ngo iyi ni mpemu yanje amavuta ikindi kintu namba mushaka kuraba Matayo 14:25 hari inkumi y'ikijuju canke 25:3 inkumi y'ikijuju nta mavuta yarafise mwitara ya nta mpemu kandi Matayo 25 kandi inkumi y'ubwenge yarafise amavuta mwitara yayo yuzuye mpemu yera amavuta n'ikigereranyo ca mpemu ishimwe ni byiza murabitahura ni byiza bera amavuta n'ikigereranyo ca mpemu kandi vyinishushanya ugukabura uguhishurirwa yo ndakunda kwirukanga hirya no hino ndatangara kubona nta kangu yababanyi igihe umwami yanyereka ivyo murabona ugukaburu guhishurirwa murabona na ntarya mavuta na vino muri bibiliya biba biri hamwe narasuzumye ndaraba ukuntu bijana hari umurongo wavyo nkuyu nkuyaho vino n'amavuta bijana igihe cyose murabona igihe ukuri kw'ijambo ry'Imana ryasezeranywe kwahishuriwe by'ukuri abera biwe buzuye amavuta bose barakabuwe vino no gukabura Imani habye icubahiro ndavyiyumvamwo neza ubu ukabuwe n'umunezero induru murabona kandi iyo bibaye ifise ingaruka kuri bo nk'iyo nk'iyo vinifise ku muntu asanzwe kuko igihe guhishurwa kukuri kw'Imana gutanzwe rero uwizera w'ukuri yuzura amavuta n'uguhishurwa kurahijuga ugukabura guhinduka ugukomeye rwose bituma yigenza ubwiwe nk'umuntu adasanzwe rero Imana ihabwa icubahiro murabona ivyo nivyo bida bibashikiye ubu n'ivyukuri mbi bibatuma babibagira bigira bagira ubwabi inyifato isa n'itabereye ubu namba mushaka ibyanditswe kuri bitangura musomi byakozwe n'intumwa kabiri bari he bari bafise isezerano bari bahawe igihe amasezerano yose ya mpemu yera yasutswe muri bo kandi bari yari yemejwe mu buryo bwa mpemu ubu murabona iyi mbega ho bayikiyoba kuba iyo bari kuba bavuze ubundi rindira yatubwiye kurindira hano kubwa igikorwa cacu hanyuma haciye iminsi 8 baravuze bati yemwe ndababwire bahungu Mariko abwira Matayo ati ndizeye ko twamaze kumuronka abagenzi ntimuvyibaze uko murabona twamaze kumuronka no mugiye turindiriye igikorwa cacu ubu twotegerejwe gusa gusohoka kuvuga ubutumwa yatubwiye kuza hano no kurindira kandi uyu n'umunsi w'8 turi hano yemwe reka turindire uwundi munsi iminsi 9 irashitse hanyuma Mariko arazunguruka canke nkumbura umwe muri bo Yohana yavuga ati ndi ndizeye yuko tutotegerejwe kurindira cyane nizera ko tumaze kumuronka zivyo rero ndashobora kubona Simoni kuko yarafise imfunguruzo murabizi uburindira kanya gatoya bahungwe byanditswe birafise ikintu kinaka bivuga kuri ibi ntiyigeza tubwira iminsi ingahe tuzorindi yavuze ati mugume hariya gushika ibyavugishijwe yo na Yoweri bishike gushika ubu fugishwa bwa Yesaya bwemetswa noneho rero uhora hazovuganira n'ubu bwoko mu kanwa katumvikana no mu rundi rurimi kandi iyi niyo mpemburo iyi niyo vino yasutswe vino ni iki muri bibiliya mpemburo ngiyi mpemburo ivuye mu nyonga z'umwami murabona bitegerezwa ko bivyanditswe rero murabona kubw'ibyo murabona vino yerekana ugukabura kuguhishurirwa kandi igihe mpemu yera yamunaka hanyuma babona umuriro w'Imana umanuka kuri bo mana we ivyo byatanguye kubakabura hanyuma ikintu cya mbere murabizi barakabuwe rwose gushikaho abantu bibaza ko mu by'ukuri baborewe ariko bari bakabuwe nihishurirwa n'Imana uguhishurwa kw'Imana kwarababujuce kwarabanezereje Imana yari agusezeranye hano barabihishuriwe kandi baravyemezwa mina hariho umugabo ahagaze hariya ariko aravuga ati niki nikirya iki nico kandi cyari hariya kiriko cemezwa n'ikimenyetso nyeneje ufise uyu munsi hariho ugukabugwa no guhishurirwa murabona kandi ubu habariba gufise byukuri rero niyo mpamvu Petero yashoboye kuja hanze hariya kandi akavuga ati yemwe Bayuda n'ababi Yerusalemu mwese nimunyumvirize mwebwe mwese abaminuje mu by'Imana mwumviritse ibyo ngiye kubabwira murabona iyo mbega ukuntu ari byiza byarahishuwe byarabakabuye rwose igihe babibona bigaragajwe ivyo nico byama bikora nyene byama bikora ico iyo mbonye yuko imana yasezeranye gukora ikintu kinaka muri iki gihe aho yasezeranye kumena utudushashara muri iki gihe cyanyuma kandi ntimuzi umunezero ubwiza igihe namubona hishura ibi ngahagarara hariya nongera ndabiraba bishika no kumenya yuko nofasha umuntu wariwe wese tugahangana nta kintu na kimwe yatubariye atari icashitse muri buriya buryo kandi rero kubona umunezero uri mu mutima wanjye igihe mbonye isezerano ryiwe ry'iki gihe cya nyuma nk'uko yasezeranye kubikora kandi hano ndabibona bigaragazwa byongera bitunganywa neza rwose jewe gusa ndi mwumva gusa mvuga nti niyumva neza muri mpemu nicyo gituma ugukabugwa kurarenga ku buryo gusa mpakwa gusa gucika umusazi murabizi ugukabugwa kuvuye kuguhishurirwa ni byiza barakabuwe rwose kuguhishurirwa ku buryo bagaragaje n'ibyo isezerano rero yo mana we habayeho umunezero wo gukaburwa ku buryo abantu bavuze bati baborewe vino nshasha igihe imana yabahishurira isezerano ryayo kandi ntiyari ihishuriye gusa ariko yararyemeje nibyo namye mvuga umuntu arashobora kuvuga icyo ari cyo cyose ego yoshobora gusa kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose ariko igihe imana ije hadya hirya no hino maze ikacemeza rero bibiliya ivuga iti namba hariho umwe muri mwebwe yita uwa muhemu cyangwa umuhanuzi niyavuga ibi bintu maze ntibishike rero ntimuze mwumvirize ntimuze mutinye uwo muntu na gato ntimuze mutinye uwo muntu ariko niyabivuga kandi bigashika azoba ari jewe murabona jewe nzoba ndi ku muri byo byemeza yuko ari jewe kandi rero urya mugore w'umusamariya kazi igihe byanditswe byavuga yuko uyu mesiya yokoze ibi bintu kandi hano yarahagaze maze akora neza na neza ibyo byanditswe bivyavuga yavuze ati nguriya nimuze muraba umuntu mbega si neza na neza ikintu ivyanditswe byavuze ko coshitse murabona yakabuwe n'uguhishurirwa sibyo yabaye bukaburwe n'uguhishurirwa igihe kwagaragazwa murabona nibyo yarazi yuko hariho turazi yuko mesiya azotse uwo bita kristo kandi niyaza azokora ibi bintu yarabibonye kandi yavutse ati ndiwe nuko gukabugwa kuratangura maze aragenda asemerera no kumanuka mu gisagara yasize umubindi wibushaje maze aramanuka hariya nuko abwira abaryabana ati muze murabe rero yaba mwari muzi gusa imigenzo y'abantu bo mu buseruka ibyo n'ibi kuriwe kubikora ego mugenzi umugore ameze kuriya nta muntu n'umwe yomwumvira ijo ya mugenzi murabona yari afise ikimenyetso kandi igihe ya aramutse igihe agiye mu ibarabara nk'uko maze agakora kuriya abagabo bo mu ibarabara ntibomwitayeho ariko mwene data yari afise ijambo ry'ubugingo hariya yari yakabuwe woshobora kwari nko kugerageza kuzimya inzu hariya iri kwirasha mu gihe cy'umuyaga yo hariho ikintu kiwukoresha yari yiteguye ngo ntibashobora kubizimya wari umuriro w'imana wari kurake ngo mugenzi yavuze ati namba mutize yuko ari uko nimuze gusa ngaha igikorane kiriko kirabera nzobibereke ngo nibyo ego ego mugenzi nuko rero abantu baragenda hariya maze ntiyasubiriye kubikora ariko bamenye yuko hariho ikintu kinaka cyashike urya mugore yari yahindutse kubw'ibyo barizeye Yesu ego mugenzi baramwizeye nuko kuko ukwizera kuva kukumva kumva isezerano ry'Imana ijambo ry'Imana no kuriraba ryigaragaza kuko n'urubuto kandi igihe rutewe ruzoza n'ubuzima ruzoza nibyo gusa ibyo ruvuga rita ritabikoze si urubuto rw'Imana canke ubutiye ubutera ntigigeze amenya uko barutera ntiyatumwe n'Imana kugira atera imbuto ashobora kuba ariko arazitera hejuru ku rutare canke ku kintu kinaka murabona rero murabona ubutera imbuto Imana irazitaho zija mu kibanza cazo murabona yo mana we none bibwira iki urya uyu ari ku ifarasi yagafira amavuta na vino ntugira icyo ubikora ko ntugira icyo ubikora ko amavuta yanje na vino harayasesetse hariya hazi ariko ndacafise makeye hari yego ubu ushobora kubandanya upiye mu buzima ngubwo werekana ivyo ni vyawe uzovyishura hariya ariko igihuhuye niyo vino nayo mavuta ntukorekoyo manawe namba woshobora namba muyandi majambo nkuko ufashe bamwe mu ntama zanje buzuye amavuta yanje na vino yanje murabona vino na amavuta y'ijambo ritunganye murabona hanyuma uje kubica kuko wewe uri kurakora ibyo byo nivyo uri kurakora ntubategeke kuvuga mwaramutse Maria nimwe canke gukora ikindi cari cyo cyose nkico canke imwe mu migenzo yanyu ntimubakore ko barazi yo bariko baraja kuko basizwe n'amavuta yanje kandi ko bwo guzigwa n'amavuta yanje bafise vino y'umunezero kuko bazi ijambo ryanje ry'isezerano nzobazura ubugira kandi ntimubababazirize ibyo ntimugerage ze kubanduza kuko ntubegere na gatoya oya bose bagaragaje ijambo ryiwe maze araryinjiza bari babizi bari bazi ko bazutse kandi yo Yesu ukuntu ndabikunda bazozuka kandi hano hazi farasi ya gafyari twara ubu ibihe by'umwiza hariya nagiye farasi y'igitare hagi farasi y'igitare turabona ivyo yakoze neza hasubira farasi ya kagajo turabona ivyo yakoze ubu haji farasi ya gafyiri murabona n'ugendera ku farasi ya wa wundi gihe cyose ivyo ariko arakora neza na neza mu bihe ubu tubona yuko yayipimye akayirihisha neza na neza ingano isanzwe ubuzima busanzwe nuko babaho ariko bigereranya mpema mapfuta n'umunezero wa vino ubwo n'ubugingo bwa mpemu ntubukoreko bireke muyani majambo Roma ntubikoreko ni byanje biranye gukira rero naronse ikindi kintu hano nshaka ko mumenya nimwitegereze nticari kinyabugingo kimwe muri ibyo bine cyavutse kiti ntukore ku mavuta na vino mwarabibonye ibyo ibinyabugingo bine byari ko biravuga ariko nimurabe reka nsome hano gatoya murabona rero umunzani denari imwe y'ingano ni denari yo ningero zitatu za sayiri ni denari ariko amavuta na vino ntugira icyo bikora ko ubu nimwumvirize hano kandi mwumva numva ijwi hagati y'iminyabugingo bine yari iki wa mwagazi w'intama amina nibyari bya binyabugingo bine wa mwagazi w'intama warabivutse kuki ugiye gushikira ibyawo ni byawo ntukore kuri ayo mavuto ya mugenzi sibinyabugingo binari ku mwagazi w'intama niwo wabivuze kandi yo mana we umwagazi w'intama si bya binyabugingo bine ntibyabitangaje umwagazi w'intama warabivuze ubwawo igihe ibinyabugingo bine byavuga biti ngwino urabe rero byaragiye kandi barabibonye nk'uko kandi byavuze ati ingero imwe y'ingana ni denariyo ningero zi y'inaka ya sayiri ariko rero umwagazi w'intama wavuze n'ijwi rirengaho nyene hagati yabyo uti ariko ntukore kuri vino n'amavuta nibyo yo mana we byumvirize ntubikora ko muhungu canke uzovyishura umunsi umwe yo mana we ni saha zitatu n'inusu reraho nshikana gutahura kandi aho ngeza kumenya kandi n'ivyo nizera vyose mu mutima wanje iyo niyo nsiguro y'ukuri yuto dushashara dutatu ndashaka gushimira Imana kubwavyo kandi ndavuga uku yuko n'uguhishurirwa yampaye yarabimpaye ihishurirwa ryavyo kandi nizera yuko tubaye mu bihe vya nyuma ejo mwijoro tuzofata ugendera ku ifarasi benjutse kandi ubusinzi sinzi Imana irazi yuko ari ukuri nta kintu na kimwe ndabizi ko oya narabyibwe ibyo nari naranditse haraciye imyaka nabonye mwene data Graham Snelling haraciye akanya gatoye ategerezwa kubagiye ariko ndibuka igihe nariko ndavuga ubutumwa ngaha kera naritegereje ngo ndabe ibyo navuze haraciye imyaka umunsi umwe nariko ndiga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana nafatiye aya mafarasi ne yose icarimwe navuze nti farasi yerirya ryari shengero rya kera tankeka nabisomye mu gitabo kimwe cy'abadivantiste kandi nasomye ikintu kimwe hariya navuze nti iryo ryari shengero rya kera ribandanya ari neja kandi yikurikira yari farasi y'agafyiri rero nibaga igico n'isi irya farasi y'agafyiri navuze canke ifarasi tukura bambe navuze nti irya farasi nkumburi sigura yuko yuko ingorane ziri hafi kandi bigiye gusigura intambara nyinshi zigiye kubaho canke ikintu nk'icyo navuze nti nkumbure hagiye kuba intambara nyinshi navuze nti ivyo nivyo byotegerejwe kuba nuko rero ndavuga nti ifarasi benchu canke ifarasi y'agafyiri navuze nti isigura yuko yuko nkumbure hagiye kuza igihe cy'umwiza kwisaho inyenyeri zose zizotangura zizohagarika kwa kizuba rizozima kandi ukwezi ntikuzosubira gutanga umuco wako navuze nti ivyo nkumbure nivyo bisigura navuze nti ifarasi benchu se bisigura indwara nyinshi zigiye kuzo kwanduka ibusinzi ico bisigura ariko ivyo izo zari nsobanuro nabiha ico gihe kuko ba nabifashe gusa mu buryo nashoboye mpagaze nga kuri ya rutara ariko yo narahatswe kuvuga ikintu ni vyiza ndo muzobona murabe gusa murabona rero yo ntutege ntitunezerewe kubyigisa hatubamwo igihe tubona ibi bintu byose bishika niyumvira amahanga ariko arahomvomvoka Isirayeli riko irikangura ibimenyetso abahanuzi bapfutse imisi y'abanyamahanga iraharuwe yuzuye imibabaro musubiri wanyu yemwe abasanzaye umunsi w'agakiza uregereje imitima y'abantu iriko iruzura ubwoba mwuzure mpemu amatara yanyu ateguye kandi abona murabe hejuru agakiza kanyu karegere yo mana abahanuzi b'ibinyoma bariko barabesha bariko baranka ukuri kw'Imana kuko Yesu rya Kristo ari we mana muravyizera ariko turiko turacaho intumwa zaciye kuko umunsi w'agakiza uregereje imitima y'abantu yuzuye ubwoba mwuzure mpemu amatara yanyu ateguye ateguye kandi yogeje murabe hejuru agakiza kanyu karegereje ivyo si vyiza cane ivyo ndabikunda agakiza karegereje kandi hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba inzira y'ubwiza muzoyibona atakabuza mu nzira y'amazi hari umuco no munsi wahambwe mu izina ryiza rya Yesu imisore n'abasaza mwihana ibyaha byanyu mpemu yera zobinjiza mu by'ukuri umuco wo kukagoroba waraje n'ikimenyetso y'ukumyana na Kristo bari umwe niwe jambo yo mana we ni vyiza cyane mvuga umwagaza azojana umugeni abe hafi yiwe abo mu ijuru bose bazokorana iyo bizoba bishimishije kubona abera bose bera derere kandi bazosangirira hamwe na Yesu ibihe bidashira yo ingufungure umwamara guhamagara ingurye yo murashobora gufungurira ku meza ya Yesu ibihe byose we yagaburira yagaburiye ibihumbi yahindu yamaza cika vino ariko arahamagara abashonju bati ingo munywe yo ingufungure umwamara hamagara ingo ufungure fungura ijambo murashobora gufungurira ku meza ya Yesu ibihe byose we yagaburiye ibihumbi yahinduye amazi acika vina ariko arahamagara abashonje bati ingo munywe yo mana murashonje hahigwa abashonje n'abanyotewe ubugororotsi muramukunda muramukunda ukuntu bavuza ndamukunda murazi mureke twese tuhaguruke rero hanyuma tuduze ibiganza byacu hanyuma twigaragaze kuri we ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere ni byiza twese hamwe rero ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere hanyuma agura gakiza kanje ekugiti chikaruvario mube mu gacerere gusa turafise umusobanuzi ngaha hamwe ne data y'igembo tam sinzi namba ari ngaha ari no joro chanko ya turakeneye kumenya ico yatubwiye turindire gusa ko kanya gatoye ngaha ngaha Imani by'Imana ishimwe ukwizera kwanje turagudugijwe hejuru ku mana mwebwe muramukunda rino joro n'umutima wanyu wose yo yihimbaze kandi muvuge muturakoze mwami Yesu Yesu kuntu tuguhaye icubahiro n'imitima yacu yose mwami muhe gusa icubahiro bantu mwese Imana ibane namwe
Remember baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.